mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo kugirwa abana b'Imana bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya 15 kwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1960 ku mugoroba i Jeffersonville, Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niyumva neza kumva ivyo. Ivyo ni vyiza yemwe. Iminsi yose nk'uko navutse mbere nari nezerewe igihe bambwira bati tuje mu ngoro y'Uhoraho. Nibaza ko Dawidi yakoze iryo tangazo rimwe ati tuje mu ngoro y'Uhoraho. Sinzi ahantu na hamwe heza ho kuba kuruta kuba mu nzu y'Uhoraho. Ubu ni joro twaronse abagenzi bamwe ngaha bavuye kure muri Georgia. Bumbure baraba bariko baratwara imodoka inyuma y'imfungurwa muri iri joro, kandi rero turaja bamwe muri bo bava kure nifuza ko muja gusigara, kandi ibyumba byose dufise turabibugururira. Kandi rero kuwa gatatu mu ijoro tuzobandanya kuri icyo cirwa, kandi rero umwami abishatse kuwiyinga ubugira kandi. Kandi rero catokwa itangura ku igenekerezo ya gatandatu, rero abateguye gufata ibiruhuko byo abo bose twiteze ibihe bihambaye by'igitangaza icatokwa. Hariya niho twama tugira ibihe bihebuje, sigugu ry'abantu benshi cyane, tugira rimwe na rimwe hashobora kwinjira nka nibaza ko twashobora kwinjizamo ibihumbi icumi byoro. Ariko mu bisanzwe umwaka uheze nibaza ko twaronze hafi nk'ibihumbi n'ikintu nk'icyo. Hari ahantu huzuye, ariko hari ibibanza byinshi byo guhagarara, kandi bashobora gushyiraho intebe zo hose gushika nyuma. Rero ku bw'ibyo turindiranye igishika, kandi turanezerewe kubona benshi muri bene data b'abakozi b'Imana ngaha. Sinibuka na rimwe izina ryiwe ngaha, urya w'umumisiyonari mwene data Humsi na mushiki wacu Humsi, ni mwebwe mwicaye nyene ngaha n'abana. Turanezerewe no kubana nabo nk'abamisiyonari. Abandi mwene data Pat, mwene data Dorton nayo ni benshi cyane, mwene data Birere, kandi nabonye mwene data Collins. Haraheza akanya gatoya gusa, kandi iyo byo babisa n'ibigoye kubavuga bose, ariko turanezerewe cyane kubagira mu ngoro y'umwami iri joro. Uyu mwene data hambaye Nevirei cyangaha inyuma yanjye ngaha kugira ngo dusengere hamwe mu gihe tugiye kwigisha ijambo. Sharinanezerewe kukubona wewe na mushiki wacu Neri ngaha iri joro n'abandi, kandi kwigisha Bibiliya mu bisanzwe. Ego mwene data Welsh neza, nariko ndakurondera nye ndakubona wicaye inyuma hariya ubu. Kwigisha Bibiliya mu bisanzwe n'ikintu kigoye gatoya, murazi ni nko kugendera ku ibarasi itagira intimbatimba, niko tubyita. Ariko twumva ko nkumburaho bigeze, kandi muri iki gihe byoba byiza nkumbure kuzana gatoya ishengero ku byo kumbona kutahura kuzuye mu gihagararo cy'icyo turi muri Kristo Yesu. Kandi rimwe na rimwe nibaza ko kuvuga ubutumwa ari ikintu cy'igitangaza, ariko ndizera rimwe na rimwe mwene data Birere ko kwigisha birenge y'ibyo, ni nko cyane cyane ku ishengero. Rero kuvuga ubutumwa mu bisanzwe bifata umunyabyaha bikamushyira munsi y'ukwagirizwa biciye mu ijambo, ariko kwigisha bishyira umuntu mu gihagarari cy'icyari. Kandi ntidushobora na rimwe mu buryo bwiza gushobora kugira ukwizera gushikaho tuzomenya icyo turi mu ruhande rw'igihagararo. Rero namba Leta Zunze Ubumwe iki gihugu cyiza cya hano cyandungitse mu Burusiya nk'umuserukizi w'iki gihugu cyacu mu Burusiya. Rero namba bandungitse mu kugaragara mu Burusiya, ububasha bwose Leta Zunze Ubumwe zifise mburi nyuma yanje. Ijambo ryanje ni rimwe nyene nk'irya Leta Zunze Ubumwe. Namba naremewe nk'umuserukizi. Kandi rero namba Imana yaraturungitse kuba abaserukizi bayo. ububasha bwose buri mu ijuru ikimana iri cyose abamarayika bayo bose n'ububasha bwayo bwose biri nyuma y'amajambo yacu namba turi intumwa zagenywe zarungitswe neza ku bantu imana itegerezwa kubahiriza ijambo kuko yaranditse neza ku mugaragaro yuko icyo muzohambira ku isi cyose nzogihambira mu ijuru icyo muzorekura ku isi nzokirekura mu ijuru kandi ndabahaye imfunguzo z'ubwami yo mbega amasezerano ahambaye yahaye ishengero kandi jewe inyuma y'urya munsi benshi muri mwebwe ndibaza bari ngaho iki gitondo kumva nk'uko nagerageje mu buryo bwanje buciye bugufi bwiyoroheje gusigura iyerekwa nabonye mu ry'ijuru ese no kwigera mu buryo na bumwe nkekeranye ikintu icyo ari cyo cyose uwo ari we wese yigeze kumbwira icyo imana yababwiye nobyizera naho ntobibona mu byanditswe noguma ashaka kwizera ijambo ry'urya mwene data byoshoboka ko nonoko noguma gusa neza na bibiliya ariko naho biri uko no kwizera yuko nk'umure mwene data yabitahuye nabi gusa mu buryo bumwe ko yoshobora kuba yazazaniwe gatoya rero naho biri uko nomwizera ko ari mwene data kandi namba hari ikintu na kimwe kirurumba mu mutima wanjye kandi nizigira yuko kitazokwigera kindegenda mu myaka yanjira imbere nuko ntazokwigera nibagira ibyashitse kuyingu heze mu gitondo haraciye iyinga rimwe byankoreye ikintu cahinduye rwose ubuzima bwanje simfise ubwoba simfise ubwoba na bukeya bw'urupfu ntabwoba bwo kugirira urupfu na gatoya kandi ntabwo murugirira namba gusa mwaratahuye rero nkumbure namba mwotegerejwe kubicamwo kugira ngo mubimenye kuko nta buryo bwo kubisigura ntushobora kuronka amajambo kuko nta biri muri kazinduzi y'icongereza canke mu yindi kazinduzi kuko biri mu bihe biri mu bihe bidashira nta ejo kahise nta ejo kahe byose ni umwanya wa kubu kandi ntushobora kandi ntushobora kuvuga uti niyumva neza ubuhanyuma mu isahuki niyumva neza nuko mu yindi sahuki ikurikira uti niyumva neza ubugira kandi ni mu mwanya wa kuba igihe cyose murabona ntibyigera bihera ry'amahoro y'ubwiza gusa ikintu kinaka kandi ntihashobora kuba icyaha nta shari ryo haba nta ndwara yobaho nta kintu na kimwe cyoshobora kwigera gishikira irya nkombe yo mu ijuru kandi namba nogirigwa ibakwe ryo kuvuga ibivyo nkumbure ntabyo mfise namba ntari mfise rero ndasenga ngo imana ingwa imparire
to see something
ariko namba mfise iryo bakwe kandi akaba ari uko imana yanyemereye kujanwa hejuru kuraba ikintu kinaka no kwisunza ijuru rya mbere kandi rero nizera yuko umuntu umwe muri bibiliya yitwa nizera yuko yari pawulo yajanywe mu ijuru rya gatatu kandi namba vyari ububwiza mw'ijuru rya mbere n'irya juru rya gatatu riri mwiki ntibitangaje yuko atashobora kubivuga mu myaka 14 yavuze yuko atarazi namba ko yari mu mubiri canke yari mu mubiri hamwe niyo ntumwa ihambaye atari ugusangira igikorwa ciwe canke atari ukugerageza kwigira ikintu na kimwe nk'ico yari ariko ndashobora kuvuga hamwe nawe yuko ntazi namba ko nari mu mubiri canke navuye mu mubiri kimwe gusa byari iby'ukuri nk'uko ndiko ndabaraba kandi namye nibaza ku byereke namba norengana maze nkabona igicu gitoya kirere mbimpwe mu maze nkavuga nti ngabarya baragiye mwene data na mushiki wanje abo ni Charles na Nera abo ni mwene data na mushiki wanje Spencer bagiye hariya byamye binzazanira amaso yanje niyabari mu mva yonone karabora amatwi yanje niyabatari ngaho ngo abe acumba kandi amaraso yanje niyaba yavuyemo yose kandi bampanze akaba ari mu mazi cyangwa mu ivu bwenge bwanje uturemangingo two mu bwoko bwanje twose twaheze rero nubayeho gutatari gusa imhemu ireremba hirya no hino
then how would I be any more than just a spirit floating around
kenshi ibyo byantera ubwoba mbega ukuntu noshimye kuvuga nti amahoro mwene data pate yo ndanezerewe cyane kukubona amahoro mwene data nevire singe nari nifuje kukubona ariko niyumva nti emwe ndabona mba ata kintu na kimwe mfise cyo kubonesha ata munwa mfise wo kuvugisha warabotse ari umukungugu ni gute noshobora kuvuga nti amahoro mwene data pata amahoro mwene data nevire cyangwa ibindi amahoro shari ariko ndazi yuko ibyo atari byo kuko handitswe mu byanditswe byo mvuga ntibinyuranije nabyo kuko inzu y'urusago yacu yo ku isi ni yaramugisambuwe dufise iyindi turindiriye iyindi inzu y'urusago ifise amaso amatwi iminwa ubwenge inzu y'urusago yacu yo ku isi ni yaramukisambu ifise umubiri ku buryo nshobora kuvuga kandi ubu binjemo bunyine yuko Mose yari yarapfuye kandi yari mu mva itanditse ko haciye imyaka 180 na Elisa yari yagiye mu ijuru imyaka 150 mbere yaho ariko ku musozi wo gukayangana babonetse bapfukana na Yesu inyuma yaho Samweli yari amaze n'imiburiburi imyaka itatu gushika kuri itanu yapfuye maze wa mupfumukazi w'iyandora akamuhamagara maze yaguye araba hasi kandi avuga ati wambeshe kukuri Sawuli bwawe yavuze ati kuko mbona imana yari umupagani murabona ndabona imana ziduga kandi Sawuli ntiyashobora kuba yamaze kumubona maze avuga ati asa gute mbarira ingene ameze yavuze ati aronze kandi afise umutamana ku rutugu yavuze ati ni Samweli uvugishwa n'imana muzane ngaho imbere yanje kandi nshaka ko mubona yuko Samweli atari yatakaje na kimwe mu byamuranga yari akiri uvugishwa n'imana yabariye Sawuli neza na neza ibyoshitse umunsi wakurikira rero murabona urupfu ntirutugabanya rwose mu gihe turira kandi tuboroga twongera atuganyira kumva ruhindura gusa ubuturo bwacu rudukura ahantu hamwe rutujana imyaka ni iki namba mbayeho iyindi saha yiyongereye nzoba mbayeho kurusha abantu benshi b'imyaka 16 nzoba mbayeho kurusha abantu benshi b'imyaka 5 imyaka ntakivutse turi ngaha gusa kubw'intumbero runaka kugira ngo dukore ikintu cyanaka rero ubu benshi muri aba bavyeyi basa neza bicaye ngaha bamwe muri bo bafise imyaka 60 cyangwa 70 bovuga bati emwe nakoze ikimwe ne data Branham mwareze abana banyu mwakoze icyo mwategerezwa gukora nkumbura umutama yicaye hano yovuga ati yemwe nararimye imirima narakoze ibi sinigeze mvuga ubutumwa ariko wakoze gusa icyo Imana yagutumye gukora hariho ikibanza cawe nariko ndavugana n'umuganga ashaje cy'umwe mu baganga b'abagenzi banje abagenzi rwose afise imyaka irenga 80 muramu kazi wiwe ari hano mu ishengero iri joro kandi gusa yarahagaritse umutima gatoya kubwiwe rero naragiye kumuraba ntitangura kumuvugisha mu maso hiwe harakeye hanyuma mbwira uruhigi yagize haciye muri Colorado akarere nyine mpigamwo gusa nk'umuntu azi ubwenge kandi aciye ubwenge hanyuma navuze ni muganga umaze igihe kingana ikivura yavuze ati wari ukwibere hanyuma muri jewe navuze kandi kenshi yavuze ati nakora akazi kanje nafata imodoka yanje igendeshwa n'ifarasi ngashira amatandiko hejuru y'ifarasi yanje ngafata agafuko gatoya karimo ibikoresho hanyuma nkagenda hanyuma navuze nte gucuwa ku nkengera y'umugendi isaha zibiri zishira ubuca ufise n'isiti mugerageza kurondera inzaho umwana mutoya yariko arababara mu nda kandi rimwe umuvyeyi afise imibabaro yo kuramukwa yavuze ati ivyo nivyo hanyuma navuze ni urazi ga muganga ndizeye ko hirya y'urubibe hagati y'ubuzima upfa n'ubudapfa imana ifise ikibanza kubuha ganga beza b'abatama bakoze gutyo yamosozi menshi yari aje mu maso ararira aduza amaboko yiwe atagira inkomezi hanyuma avuga ati mwene data ndavyizeye rwose hakurya y'igihugu imana icira urubanza ubugingo bw'umuntu icari rero namuha iki canditswe kimwemeza kenshi yaca muri iyo mirima hatabona harimwo ivyondo mw'ijoro agerageza gufata umuntu mu ntanka nkumbura atigera aronka n'igicera ariko vyose ni vyiza navuze nti Yesu yavutse mu vyanditswe ati hahirwa abagira imbabazi kuko aribo bazozigirirwa kandi ni ukuri kandi iri joro dushaka gurishira ishengero muri ibi vyigwa bitatu namba Imana ibikunze kubona ingene no kuraba kuco turi tugiye gutangurira ku gice ca mbere c'igitabo c'icete Pawulo yandikiye Abanyefeso kandi tugiye gufata ibice bitatu vya mbere vyo kutwigwa vyacu bitatu bikurikira turagerageza gufata igice buri joro namba bishobokya iri joro kuwa gatatu no kuwiyinga ukurikira mu gitondo Abanyefeso igice cya mbere rero nk'uko tubyigira hamwe nifuza kuvuga ibiko iki gitabo cy'Abanyefeso kigereranywa rwose n'igitabo cya Yosuwa cyo mu isezerano rya kera Abanyefeso igitabo cy'Abanyefeso ubu mwibuke bidushikiye tukaja gusa hanze gatoye inyigisho zanyu rero mudutunge kandi mutwihanganire umwanya imbere yo kucungurura reka tumusabe ngo adufashe mu gihe twunamitse imitwe mwami twegereye icyanditswe cyera kandi gihetsagiye gikomeye gusumba amajuru yose n'isi
which it is more secure than all the heavens and earth are we reading this
soma muri iri jambo ryitwa bibiliya ko
byombisi n'ijuru bizopfa hariko
jambo ryanje ntirizovanwaho namba rero muri iki gihe ndaje kuri ya rutari imbere yabo waguza amaraso yawe abo bantu bakundwa kandi b'igiciro bicaye hano iri joro kugira bakira ibyo bashoboye icizigiro na gitoya bamate kuri uyu muco ugiye kuza ese woba mwinshi rwose iri joro kugira uwizera wese hano abona hahagaze kandi utarinjira muri uku gufatanya guhambaye yo kwigora kinjira mu bwami ewe uhoraho kandi adodore ku rugi gushika umuteramye yugurura urugi bituronse mwami dusomye ngaha hiye bibiliya tansiguro yihariye ifise mana wemere ko jewe umusavyi wawe canke umusavyi uwo ari we wese wundi azokwigerageza na rimwe gushira inziguro zabo ubwabo kw'ijambo
And especially we
turi some kandi turyizora uko ryanditse kandi cyane cyane twebwe abungere b'ubusho twebwe abungere umunsi umwe tuzokoranira hakurya muri kirya gihugu cy'ubwiza hamwe n'ubusho butoya kandi tuzohagarara mu nyonga h'umwami Yesu kandi tuzobona rurya runganwe ruje rwa Pawulo n'urwa Petero n'urwa Luka n'urwa Mariko na Matayo kandi bose kandi nzobabona bacirwa urubanza hariya hamwe n'imirwi yabo mana ndonsa nshobore kurambika imiliyoni cumi y'ibikombe ku birenge byawe mu gihe nciye bugufi nzokwikwega maze nkarambika ibiganza ku birenge byawe by'igiciro maze mvuge nti mwami n'abawe ewe mana wongere utwuzuze mwemu wawe n'urukundo rwawe n'ukugira neza kwawe kandi dushobore nk'uko umwivuzi w'amazina yabivutse mu ndirimbo haraheze imyaka myinshi ati mukunzi mwagazi w'intama uri ku mpfiro amaraso yawe y'igiciro ntazokwigera atakaza ububasha bwayo gushikaho ishengero ryacunguwe ryose ry'imana izokizwa ritagisubira gukora icyaha kandi kuva icyo gihe mu kwizera nabonye rirya soko ivuye mu gikomere kivirirana cyawe cyatanzwe urukundo rwancunguye rwabaye indirimbo yanjye kandi bizobuko gushika mpfuye rero mu ndirimbo y'icubahiro iryoshye kuruta abandanya kuvuga ati nzoririmba ubushobozi bwawe bwo gukiza igihe runo rurimi rukenye rugigimiza rwa ruryamye rucecekeye mu mva reba imva ntigumye urupfu na rumwe ku bana bawe n'ahantu ho kuruhuka gusa canke ahantu ho kwihishaho uku gupfa kuzokwambara ukudapfa ese muri iri joro twobona ibimwami ku mugaragaro nguko biduhawe mu ijambo uduhe ugutahura kandi udushyire mwami mu kibanza cyacu cy'akazi kugira ngo dushobore gukora mu byiza igihe gushyiraho uzozira tubisabye mu izina rya Yesu no kubwiwe amen.
The book of Ephesians as I
ubi igitabo cy'Abanyefeso nk'uko nari mpejeje kuvuga nda ubwanje ni kimwe mu bitabo bihambaye by'isezerano rishasha kitubwiraho abo
it leaves us on where Calvinism
abo kwa Karve baca mu ruhande rumwe
n'abo
umunyateolojiya w'umudagi baca ku rundi ruhande ariko igitabo cy'Abanyefeso kibishyira hamwe no gushyira ishengero mu kibanza cyaryo rero nabigereranyije na Yosuwa namba mwabibonye Isirayeli yari yakuwe muri Egiputa kandi harihe ntambuko zitatu z'urugendo rwaba intamburo intambu kimwe kwari ukuva muri Egiputa intambu zikurikira bwari umugaragwa kandi intambu ikikurikira yari Kanani rero Kanani ntiyerekana igihe cy'inganji y'imyaka igihumbi yerekana gusa igihe cy'ukunesha ubwiriza bwo kunesha kuko muri Kanani barica kandi baraturira kandi barafata ibisagara kandi nta rupfu ruzoba mu nganji y'imyaka igihumbi ariko ikindi kintu bikora biza no gutsindanishirizwa no kwizera bamaze kwizera Mose kandi bavuye muri Egiputa ukwezwa gukurikira munsi y'inkingi y'umuriro n'impongano y'umwagazi w'intama w'ikimaze mu bugaragwa hanyuma rero kwinjira mu gihugu cyari cyarasezeranywe none igihugu cyasezeranywe ku wizera w'isezerano rishasha ni ikihe isezerano ni mwemu yera hanyuma y'ibyo Yoweli kabiri mirongo ibiri n'umunani nzosuka umuhemu wanjye ku bari n'umubiri bose abahungu banyu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanjye kandi n'abagorano banjye b'abahungu n'abakobwa muri iyo minsi nzobasuka ku muhemu wanjye kandi bazovugishwa nzoshyira utwumiza mu ijuru no mu isi nk'iyo muri iyo gupfunduka ku munsi kandi Petero yavuze ku munsi wa Pentekote amaze gufata igisomwa kiwe no kwigisha ati nimwihane umuntu wese muri mwe bw'abatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone guharirwa ibyaha byanyu guharirwa kugirira ikigongwe gukura ibigabo bitanyo byose bya kera mwarabonye Yosu imbere y'uko bajabuka Yorodani yavuze ati muce mu nkambi mumesure impuzu zanyu kandi mwiyeze umwe wese kandi ntiyagire umugabo yegera umugore wiwe kuko mu minsi itatu muzobona ubwiza bw'Imana. Murabona ni intambuko yo kwitegura kwegukira isezerano. Rero isezerano kuri Isirayeli ryari uko Imana yahaye Isirayeli igihugu cya Palestina kandi cyategerezwa kuba ingengo yabo ibihe byose.
And there was always
kandi bategerezwa kuguma muri iki gihugu iminsi yose. Rero baje mu ntambuko zitatu baje muri iki gihugu basezeraniwe. Ubu mwitegereze biragereranije ku buryo butunganye mu isezerano rishasha. Ubu iki nk'uko nabivunze kinyuranye n'ibyumviro byanyu bamwe muri mwebwe banazarayo b'igiciro ishengero ry'Imana n'ibindi ntibibababatse ariko nimubirabire hagufi hanyuma mwitegereze ibigereranyo byacu mwitegereze hanyuma urabe nambe ikibanza cyose ekitabi gitunganye neza. Hari ntambuko zitatu za rujya rugendo kandi hari ntambuko zitatu z'urugendo kuko dutsindanishijwe ahubwo kwizera twizera umwami Yesu Kristo tukareka igihugu cya Egiputa tukavayo hanyuma rero atweza biciye mu ishikanwa ry'amaraso yiwe twoza ibyaha byacu maze tugahinduka ingenzi n'akavantara dusaba ko turiko turarondera igihugu igisagara cyiza cyangwa isezerano niko byagenze kuri Isirayeli mu bugaragwa ingenzi atahantu ho kuruhuka bagenda ijoro akuri indi bakurikira inkingi y'umuriro ariko amaherezo barashyitse mu gihugu cy'isezerano aho baruhukiye
where they settle down. That's where the believer
aho niho witseraja ashikaho amenya ko ari umunyabyaha hanyuma acatandukanywa n'amazi kozwa n'amazi kubw'amaraso kandi canke kozwa n'amazi kubw'ijambo nako nkumbure yizera umwami Yesu Kristo hanyuma atsindanishirizwa kubwo kwizera ahinduka ufatanya kandi afise amahoro n'Imana biciye muri Kristo afatanyijwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo kugira bimwinjize mu rugendo. Murabitahura mu rugendo hanyuma ahinduka ingenzi n'akavantara ari mu rugendo rwiwaja isezerano Imana yagize. Isirayeli ntiyari bwaronka isezerano ariko bari mu rugendo rwabo kandi badashyitse ndabasabye mutahure. Aho niho mwebwe abanazarayo n'abapiligrini Holinesi n'abandi mwagwiriye kubera Isirayeli igihe bashika ahantu hitwa Kadeshi Baneya igihe abatasi bajabuka hanyuma bavuga bati igihugu ni cyiza ariko bamwe muri bo bagarutse hanyuma bavuga bati ntidushobora kucegukira kuko ibisagara babyize impome n'ibindi ariko Yosuwa na Kalebu barahagurutse maze bavuga bati turashobora kucegukira kubw'ibyemeza byabo byanditswe baritsera mu bikorwa bibiri by'ubuntu nishirizwa hamwe n'ukwezwa kandi ntibashobora gutera iyindi ntambwe hanyuma mwumvirize. Urwo rubyaro rwose rwahoneye mu bugaragwa ari ari ko babiri
binjiye
muri ico gihugu c'isezerano hanyuma bagarukana ibyerekana ko cari mu gihugu ciza ko twoshobora kucegukira kuko ryari isezerano ry'Imana hanyuma abantu babandanirije baronka mpemu yera bavuga mu ndimi baronka inkomezi za mpemu yera umubatizo wa mpemu yera ibimenyetso twumiza n'ibitangaza biyumvise ko byose nyura imigenzo y'ibyizerwa hanyuma n'iki cyashitse barahonye muri icyo gihugu uko ni ukuri abizera Kalebu na Yosuwa abari ko bagenda mu gihugu cy'isezerano barabandanije maze bafata igihugu maze baba muri icyo gihugu nk'icabo kandi ntiduhagararikira ku gutsindanishirizwa ukwezwa reka tubandanye ku mubatizo wa mpemu yera reka ntiduhagarikire ku kwizera ijambo rya Yesu tubatijwe reka ntiduhagarikire kubera twogejwe ubuzima bw'icyaha ariko ubu turatera intambwe ko gushika ahantu hanaka ku isezerano ry'umubatizo wa mpemu yera kuko Petero yavuze ku munsi wa Pentekote ati ku isezerano ari ibyanyu n'abana banyu n'abari kure bose n'abazohama akagwa bose n'umwami Imana yacu rero Efeso hano idushira nka Yosuwa ahantu hacu mwaramenye Yosuwa inyuma yo kujabukira mu gihugu hamwe no gufata igihugu maze yaciye agabura igihugu Efurayimu hano Manase hano hamwe n'uyu hano Gadi hano Benyamini hano yagabuye igihugu kandi nimwitegereze yo ibi birarurumbisha imitima yacu umwe wese muri abo babyeyi b'abaheburaya byari abo bana yaravuze ikibanza ciwe mu mibabaro yiwe yo kuramukwa aho bazoshirwa muri icyo gihugu cy'isezerano yo ni cigwa gihambaye iyo batwoshoboye kukivuga ko ido n'ido byo dufata amasaha n'amasaha umunsi umwe igihe tuzorangiza urugesengero rwacu no kwifuje kuzoza no gufata ukwezi kumwe cankabiri ngumeyo gusa ntimwitegereze igihebo umwe wese muri abo babyeyi igihe yahamagara Efurayimu igihe yabari mu mibabaro yo kuramukwa yamushyize ahantu birenge byiwe byari biri mu mavuta neza na neza umwe wese muri bo yaba ari kandi Yosuwa atabizi ariko kubw'uguhemekerwa arongowe na mpemu yera inyuma yo kuba mu gihugu cy'isezerano yahari buri muntu isezerano ryiwe neza uko mpemu yera yasezeranye muri kurya kubyara inyuma ya hariya Yesu ku ntimana yashyize bamwe mu ishengero biciye mu mibabaro yo kuramukwa yo baba bahimbaye rimwe na rimwe igihe ishengero riba ririko riraboroga mu ihamwa ry'isi yo hanze bizera umwami Yesu Kristo ku isezerano rya mpemu yari ari iry'ukuri kuri twebwe nk'uko byari kuri Pentekote ingene baboroga banarira mu mibabaro yo kuramukwa ariko igihe bapfa utse bakavukira mu bwami bw'Imana nuko mpemu yera abari mu ishengero intumwa kanaka abahanuzi kanaka abigisha kanaka abungere kanaka abavuga butumwa kanaka hanyuma gacaba hahariya ukuvuga mu ndimi gusobanura indimi ubwenge ubwenge ingabire zo gukiza uburyo bwose bw'ibitangaza yemwe ishengero ri rero iyi niyo ntumbero yanje yo gukora ibi ishengero igihe cyose rigerageza gufata ikibanza cy'uwundi muntu ariko ntimugakora ibyo ntushobora gutera ibigori mu kibanza cya Efurayimu mu gihe uri Manase utegerezwa kuja mu kibanza cawe muri Kristo
positionally taken.
Kuchijamone zananeza. Iyo bichi kibji bginani vyagachiro. Iyo tukuinjienga. Ukunge ni mani shirumwe mishengero mwa vuge mundimi uyundi. Rero twarigishijwe kenshi yuko twese dutegerezwa kuvuga mundimi. Ibyo sibyo. Dutegerezwa twese kubikora. Oya nidutegerezwa bose ntibakoze ikintu kimwe. Umwe wese yari. Umwe wese igihugu caratanzwe hanyuma kigabugwa nk'uko byavugishijwe. Kandi umwe wese ntashoboye gufata ibyanditswe hanyuma ndabibereke neza na neza yuko ba yabashyize mu kibanza bategerezwa kuba mwana wabo. Ukunge nibyo bice bibiri by'imiryango byotegerezwe kuguma hakurya y'uruzi. Ukunge banyina baboroza bariko barabibaruka n'ukunge n'ahantu hose hotegerezwe kuba. Kandi rero umaze kwinjira ntibisigura yuko udasubira kugira intambara utegerezwa kubandanya urwana kubw'agace kose k'ishambu uhagaze ko. Rero murabe Kanani ntiyabaye ikigereranyo cy'ijuru rihambaye kuko habaye intambara n'ibyago no kwica n'indwano n'ibindi byinshi. Ariko ntiyabaye ikigereranyo cy'ibi yuko itegerezwa kuba intambuko ikwiye. Aho ni ho ishengero rinanirirwa uno munsi muri iyo ntambuko. Wari uzi yuko hape n'inyifato yawe bwite ishobora gutuma uwundi muntu ataronka ugukira? Inyifato yanyu mbi y'ibyaha byanyu bitatuwe mwebwe abizera bishobora gutuma iri shengero rigwa nabi, kandi ku munsi w'urubanza uzobibazwa byose. Yo uvuga uti rero rindira gato mwene Data Branham, yemwe uko ni ukuri iyumvire ko Yosuwa amaze kujabuka mu gihugu Imana yamuhaye isezerano yuko iyumvire namwe kurwana intambara yose atatakaje n'umuntu atano kubabagurika atano gutegerezwa kuzana umuforoma cyangwa ugufashwa kwa mbere mu buvuzi cyangwa ukubohwa ipansuma.
God said the land's yours. Go find
Amen. Imana yavuze iti igihugu ni cyanyu genda mu rwanda. Iyumvire kurwana urugamba atashyira hamwe ry'ubutabazi riri ngaho. Nta muntu aza kubabazwa. Kandi bishe abamori n'abaheta ariko nta n'umwe muri bo yagize iki bazo gushika icyacinjiye mu nkambi. Kandi gihakani yatoye uwo mwambaro w'ababibiri Babiloni n'ibyo birato by'izahabu hanyuma bihisha mu ihema ryiwe. Hanyuma umunsi ukurikira babuze abantu 16 Yosuwa avuze ati hagarika hagarika, rindira gato, hariho ikintu kitagenda neza, ikintu kitameze neza ngaha. Tugira dufata iminsi indwi yo kwisonzesha. Imana yaradusezeraniye yuko ata kintu kizodukorako abanzi bacu bazogwa ku birenge byacu. Kandi hari ikintu kitagenda neza ngaha. Hari ikintu kitagenda neza ahantu kanaka kuko dufise imitimba y'abantu 16 iryamye ngaha. Ni bene wacu b'Abisirayeli bapfuye. Bene kuki bapfuye abantu b'inzirakarengane kubera umuntu umwe yapfuye mu murongo? Murabona igituma ibi bisabwa kwigishwa? Ishengero riri mu mwumvikano n'ijambo, mu mwumvikano n'Imana no mu mwumvikano umwe ku wundi batambuka bashikamye atakunyiganyiga imbere y'abantu bose batinya Imana. Kubera umuntu umwe yibye umwambaro kandi agakora ikintu atotegerezwe gukora byatwaye ubuzima bw'abantu 16. Niyumvira ko bari 16 nkumbure benshi gusumba, nibaza ko bari 16 bapfu. Yosuwa yahamagaye avuga ati hari ikintu kitagenda neza. Imana yasezeranye kandi hari kitagenda neza. Igihe tuzana abarwayi imbere yacu hanyuma bikanka ko bakira, dukeneye kujya ku mwiherero byihuta guhamagaza inama. Hari ikintu kitagenda neza ahantu hanaka. Imana yagize isezerano, Imana itegerezwa gushitsa iryo sezerano kandi izobikora. kandi yahamagaje byihuta hanyuma barabitoye bagize umufindo hanyuma akani yarabyatuye kandi baramwisha umuryango na byose hanyuma baturira iminyota yabo hanyuma babigumiza ngaho nk'icibutso hanyuma Yosuwa yabandanije n'intambara afata ikintu cyose atagukwabagurika cyangwa igikomere nuko umunsi umwe yarakeneye umwanya mutoye umwanya w'inyongera izuba ryariko rirarenga abagabo ntibari gushobora kurwana neza mu ijoro Yosuwa wa murwanya hambaye yasizwe n'Imana yashizwe neza mu kibanza mu gihugu nk'uko abanyefeso ku ishengero rishaje kuronka baronse kuronka baronka igihugu baracifatira yakeneye uwundi mwanya rero yavuze ati zuba hagarara hanyuma rirahagarara nk'amasaha 12 gushika afashe cya gihugu murabona murabona ubu cya gitabo cy'abanyefeso kidushyira mu kibanza cyacu muri Kristo icyo bari mu gihugu cyera ntidushyirwa mu gihugu cyera ariko muri mpemu yera ubu muze dusoma ijambo gusa tubone ukuntu ishengera ari irishyutse Paul nagizwe intumwa ya Kristo Yesu nk'uko Imana yabigombye yo ndakunda ibyo Imana yamugize intumwa n'abakuru baramurambitse ku biganza nta bishop yamurungitse ahantu ari hose ariko Imana yaramuhamagaye hanyuma imugira intumwa Paul nagizwe intumwa ya Kristo Yesu nk'uko Imana yabigombye ndabandikiye abera bejejwe bari muri Efeso babitigirwabo muri Kristo Yesu muraba ukuntu avuga ibi abasaba kizera ibi ni ku ishengero yitwa abahamagawe basohotse abejejwe kandi abahamagawe bari muri Kristo Yesu ubu namba mushaka kumenya ukuntu twinjira muri Kristo Yesu namba mwugurura mu Bikorinto ba mbere 12 havuga hati kuko kubwa mpemu umwe twese twabatijwe mu mubiri umwe gute babatijwe n'iki mpemu yera si mu mazi mwebwe abantu bo mu ishengero rya Kristo ariko na mpemu nkuru imwe na mpemu umwe si ukuramukanya kubw'urudome rumwe si kubw'ugusukwa amazi ku mutwe ariko na mpemu umwe twabatijwe mu mubiri umwe icyacu cya gihugu cy'Imana yaduhaye kubamwo mpemu yera gusa nk'uko yahaye Kanani Abayuda ariko yaraduha mpemu yera kubwa mpemu yera umwe twese twabatijwe mu mubiri umwe murabitahura ubu ariko aravugana n'abanyakanani bo muri mpemu Isirayeli Isirayeli ya mpemu abaronse cya gihugu yo ntimunezerewe ko mwavuye mu bitunguru sumu bya Egiputa ntimunezerewe ko mwavuye mu bugaragwa kandi mwibuke bategerezwa kurya manu ibifungurwa by'abamarayika bipfuye mu ijuru gushika bajabutse hariya mu gihugu kandi igihe bajabukira muri cya gihugu ya manu yaciye ireka kurwa bari bamaze gukura icyo gihuhe gukura icyo gihe kandi barya ibigori bya kera by'igihugu ubuko mutakira abana ubuko mutagishaka amata y'ubutumwa bwiza ko muta akigererage mutagitegerezwa kuba abana no kwingingwa no guhendahendwa kuza ku ishengero ubuko muraba Kristo bakuze by'ukuri muriteguye kurya inyama zigumye ubu muriteguriye kwinjira mu kintu kinaka niko yavuze muriteguriye gutahura ikintu kinaka kibwina cyane kandi cyuzuye ubutunzi yo turabyinjiramwo buno nyene kandi yo byarashikijwe kuva ku itanguriro ry'isi
He said, now that you've come into this, I'm addressing this to you. Not to those who just left Egypt. Not to those who are still in the journey. But to those who are in the kingdom of the promise. That has received the promise. How many has received the promise of the Holy Ghost? Oh, aren't you glad that you're in the line? Over here now, eating the Lord, eating the straw, eating the God of the pyramid, You're exactly where you're going. Rero murabe babizigirwa bo muri Kristo Yesu ubu mureke mbwira ishengero risubiremo ibyo twinjira gute muri Kristo kubwo kwiyunga oya kubwo gushira izina ryacu mu gitabo oya kubwo kubatizwa mu mazi menshi oya
by being baptized by immersion
twinjira gute muri Kristo
by twabatijwe
na mwe mumwe.
Are we all baptized into
Christ?
Are we partakers of all that belongs into the land?
Amen.
Amen.
Amen. Oh, I'm not going to be able to do that.
Mani
igihe nzo kwinjira muri cha gihugu ni rwanje ubundi muhira ndi muri Kanani ndi ngaha kuri ico cyose Imana yashaka ko kunkoresha ndiko ndagenda ku isi yera.
All robed and ready, I've come out of Egypt, come up to the promised land.
Umwana w'umwami nambaye kandi niteguye navuye muri Egiputa naje gushika mu gihugu cy'isezerano nihanganiye ibigeragezo naje guteherodoni nshika muri rino sezerano ryahezage yo nabironse gute ku bwa mwemwe kwa kundi Pawulo yabironse rya akoze uko nyene kuri jewe nk'uko ryakoze kuri we akwa kundi nyene kuri wewe ku bwa mwemwe twese twabatijwe sugusukwa kwa mazi gusuka kututi duke kuriwe akumva neza ariko kwibitswa imbere mu mazi byose byakozwe akugira byogemwo muri mwemwe yera iryo ni ryo sezerano.
That's the promise. Our Ephesians,
abanyefeso bacu,
Joshua, Yosuwa
wacu ariwe mwemwe yera.
Yosuwa bisigura
Yesu mucunguzi. Yosuwa bisigura mpemu yera byerekana ibyo muri mpemu nkuko byobaye mu mubiri yuko we ari umurwanya hambaye niwe muyobozi wacu nkuko Imana yabanye na Yosuwa ni ko Imana muri mpemu yera iri kwiraduteza intambwe kandi igihe icyaha kije mu ikambi mpemu yera asaba guhagarara. Niki kitagenda neza ngaha muri rino shengero? Hari ikintu kitainaka kitagenda neza yo? Ntimushobora kubona ukuntu twaronse abana benshi ba Kishu ba Sauli benshi baza bava mu maseminari n'amashuri ya teolojiya bagaca basohoka baca kwigisha bino bintu byanduye nk'uko Bibiliya yavuze bazokora bisa no kutagira ukwizera bibatandukanya namwe ntibafise ugufatanya namwe n'ibindi bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bahagana inkomezi zaya bameze batyo bitandukanye nabo ntibazi aho bapfuye nta nsiguro n'imwe botanga.
I say this from Brother Booth Cliver and a friend of mine.
Give you kuri mwene data kibone umugenzi wanje namba hari kintu ikintu cy'ikinyarwa kitaremwe n'Imana ikintu cyari cyoze ku isi ni nyumbu.
A mule is the lowest.
Inyumbu nico kintu kiri hasi cyane ibindi bintu byose
yo ni
nishobora kurondoka inyumbu nishobora kubangurirwa n'iyindi nyumbu hanyuma ngo ivemo inyumbu yararangiye ntizi yose yapfuye cyane n'iki nyina kuko yari indogoba ntoya yapfanzwe n'ifarasi y'ikigore.
Or he is a little donkey and a mare horse. God never did
Imana
that.
Yigeze ikora
ibyo. Don't you lay such a God. Ibintu
nk'ibyo ku Mana.
Imana ntiyigeze ibikora. Imana yavuze iti ikintu
cyose nikirondoke uko ubwoko bwacyo buri. Ego mugenzi. Ariko inyumbu se yari indogobwa na nyina yari farasi y'ikigore. Rero yo ntiruhandiriko wewewe we ni ifarasi igerageza kuba inyumbu cyangwa inyumbu cyangwa we ni farasi igerageza kuba indogobwa. Indogo bigerageza kuba ifarasi
ntituruhandiriko
kandi niyo ni igitwazi gikomeye cyane cy'imizigo ku isi ntushobora na rimwe kucizera kandi n'uburyo abantu benshi bari mu mashengero ntibazi uwabo ari bo ntibazi na nyina wabo uwo ari we gusa ikintu bazi n'abapresbiteriyani abametodisi ababatisi cyangwa abapentekote cyangwa ikindi kintu ntibazi aho baturuka kandi indogobwa ishaje urashobora kuyikankamira ku rugero rwose ushaka kuyikankamira ko kandi izohagararaho maze ishinga amatwi maremare hanyuma yitegereze urashobora kubabwira ubutumwa ijoro ryose yamara basubira inyuma batazi n'abikeye ibiruta ibyo baje bazi noneho n'ibyo sinshaka kuvuga ibibababaza ariko nshaka kuvuga ukuri ariko hari ikintu kimwe bashobora gukora n'abakozi beza yo barakora gusa bagakora ibyo binyibutsa umurwi waba arminiya bahora bagerageza iminsi yose gukora ngo bajane inzira ijya mu ijuru n'ibyo inyungu yo umuryango wa radiya ayidi sosayiti hamwe na de cikasapa kugira ngo bahembe umuvugabutumwa kandi dutegerezwa kugira intambo hamwe no kujya hamwe n'ibikorwa gusa gukora mbega bobo bakorera iki babatse mwarakibye mwe mugera kuva mwizera bazoshinga amatwi ntibazaho baherereye ushatse kuvuga iki ibyo byose wabivuze he wabikuye he ushaka kuvuga iki mwe mugera sinigeze numva ibyo aribyo byose yo utegerezwa kuba uri muri bwa bwoko bw'abacokoranyi murabona ntibazi si uwo ari we cyangwa nyine uwo ari we ugomba kubatsinda mu byo ukora byose ukabita hano ugakubita na hariya ugakubita hano ugakubita na hariya n'ibyo inyumba ishaje ariko ndabibabwiye si uko bikorwa n'ifarasi nzima uyikubita umugozi umwe rimwe gusa mwene data yavutse yavutuye irazi icyo ikorayo mbega ukuntu ari byiza kugendera ku ifarasi nzima ni byiza kuvuga hafate muhize imana we bisaba kwicara ukagumya neza uyibonera mu kirere iguruka niko bimeze kuba kirisito w'ubukuri haleluya mwakire mwe mugeri hane buri muntu wese muri mwebwe kandi mubatizwa mu izina rya yesu kirisito kugira ngo mbone guharirwa ibyaha byanyu bagiye bihuta bariya mu mazi bagiye ntibashobora kuruhuka umurango nijoro kugeza abakiriye mpe mugera kubera iki urabiyitse umukristo arazi se wiwe uwo ari we yitegereze bisaba ibintu bibiri kugira ngo uvuke n'ibyo so na nyoko inyumbu ntizise cyangwa nyine ariko turazi data na mama bari bo kuko twavutse kubwa ijambo ry'imana ryanditswe ryemejwe na mwemu petero yavuze ku munsi wa pentekote ati nimwihane umuntu wese muri mbwe bwate babatizwe mu izina rya yesu kirisito mubone guharirwa ibyaha byanyu kandi muzohabwa ingabire ariyo mpemugera kandi mwene data umukristo yavutse ubwa kabiri yo mana we impemu yiwe akimara kubona ijambo yakira mpemugera mubaza icyo giye aza hahagaze uremera ku imana ikizamini uremera kuza kwa kabiri amen
And brother, a real born-again Christian, oh my, he's spirited as soon as he gets the word, he receives the Holy Ghost. Ask him something then.
Amen.
He knows where he's standing. Do you believe in divine healing? Amen. You believe in the second coming? Amen. Ask the mule.
If you're about to nyumbu.
inyumbu
y'itini sindabizi muganga Jones yavuze igihe kimwe ngaho bandanya ukurikire Sawuli itegereze yo ntibabizi n'ibyo ndabibabwiye ikoraniro ryanjye ntibibyazi ntibabizi yomene data ariko umugabo n'umugore bavuze ubwa kabiri bazi neza ukuza umwami Yesu bazi neza ko babonye mpemugera nk'uko hariho mpemugera wo gutanga ubu Yesu ati umugore kwiri bati turasenga kuri uyu musozi kandi abayo batabasengereye Yerusalemu yavuze ati mukore umviriza amajambo yanjye igihe kiraje kandi ubu kiri igihe data arondera bamusenge bamusengera muri mpemu no mukuri
Spirit and the truth, thy word is the
ijambo ryawe n'ukuri kandi umuntu wese azosoma bibiliya akongera akizera ijambo ryose bibiliya agakurikiza inyigisho zayo akaronka mpemuye rimwe nk'iyo yabaronze ukuntu kumwe bayironse ibyamwa bimwe byabyo baronze umushobozi bumwe baronze igihe yaba yakira arazi si uwo ari we na nyina arazi ko yogejwe mu maraso ya Yesu Kristo ko yabyawe na mpemu yuzuye ugusigwa kimana radiko ahagaze egome ari kanani araza hapa nuko bimeze n'umukristo kuri mubaze
that's the way it is with a real Christian asking have you received
what I don't seem him yera kuva ho wizereye
amen
mwene data
Then the other day
Nari mpagazi ikimwe ruhande yuwa wera shaje afisi imyaka 92 Nari mpagazi umunsu umwe ruhande yuwera shaje afisi imyaka 92 ariko uvugishwa umu pastori wiwe w'imyaka 88 navuze nyokuru n'umutima mwizu kwashoboye sabye muhungu wanje navuze ntiyaciye kingana iki havaho kubvaho waronke mpemuyera yavuze ati imana hagicubahiro hajyabye imyaka 63 ndaye mufise rero ivya iyaba yari inyungu yari kuba yavuze iti rero rindira gatoyi naremejwe kandi baramije kwamazi igihe nari rero vyukuri kandi barantwaye mu ishengero hanyuma natwaye ikete ryanje kwa nakayo nagiriri mbabazi niba nazi naho begamiye ariko araza aho gusamura kwa kwiwe buva yari hari igihe vyashika yavutse kubwamazi no kubwampemu yari abizi kandi ukoza kwamazi kubwijambo hakenerwe jambo rero nimwitegereza inge nibi bivugwa kuri abo bari muri Kristo Yesu Paulo ubu mwibuke nafashe umwanya muremure ariko sinza guheza iki gice ariko ndaza kunyarutsa murabitakunda yo iratubwiraho turi ariko ntidushobora kubikora mu ijoro rimwe gusa dukeneye ukwezi kumwe cyangwa amezi abiri yibi muri joro kuri soma ryose jambo kurindi gusubira inyuma no kugerekeza muri kahise no kurigaragaza by'ukuri jambo kurindi maze tubere ke kwari ukuri rero reka nsome uno murongo nyarutsa Paulo nagize intuma ya Yesu Kristo nk'uko Imana yabigombye atari ubwombe bw'umuntu ndabandiki abera bari muri Efeso nasahwanya kubizigirwa muri Kristo Yesu
means they've been called out
bisigura yuko baramaze guhamagagwa ngo basohoke bari tandukanije kandi ngo baramaze kubatizwa na mpemuye nabo bari muri Yesu Kristo nari nandikiye ikete mwebwe bakundwa banje yo ndi yumvira Paulo hari yari kumwe nabubu yo mbegu kunezerwa irya ntumwa nto yishaje bakasa umutwe hariya nahagaze hariya aho bamukasa umutwe ariko yo umutwe wiwuriho urya mubiri mushasha kandi ntuzoshobora gukurwa kubugira kandi kandi ahagaze hariya nabuyu munota nyine intumwa imwe yanditse ibi kandi yavuze ati kuri mwebwe muri Kristo Yesu kuga mpemu umwe twese twabatijwe muri umubiri umwe rero nimurabe ubuntu bube muri mwebwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ari yose iragahezagirwa kuko yaduhezagiye twese yo murumva ivyo shakale yaduhezagiye imihezagiro yose y'impemu atari gusa bimwe ku ntumwa n'ibindi kuri aba ariko yaduhezagiye n'imihezagiro yose ya mpemu ya mpemu yera nyene yamanuka ku munsi wa Pentekote niyo mpemu yera nyene iri ngaha iri joro ya mpemu yera yatuma Mariya avuza induru akavuga no mu ndimi akagira ibihe bihambaye akanezerwa n'ibintu yakoze ni ya mpemu yera nyene iri hano iri joro ya mpemu yera yareka Paulo kuri burya bwato bushaje aho byasa nk'uko bwari bwuzuye amazi bugomba bw'ibiri iminsi 14 n'amajoro 18 atakwezi cyane inyenyeri yararambye hakurya kandi kuri buri mukuba hari umurwanizi yamwitegereza n'amenyo yiwe aciye ibibatsi avuga ati ndakwibiza wa mutindi we rero nakuronse ubu kandi giye Paulo yamanuka gusenga gatoye hari yahahagaze umubarayika avuga ati nutinye Paulo ubu bwato bushaje buraza gusenyuka ku kizinga kinaka bandanya ufungura imfungurwa zo kumugoroba ni byiza cyane uyu yaraje niyo minyororo ku maboko yiwe mato yashaje ayikwega ku birenge byiwe kandi avuga ati mu bintwari mwabagabo mwe kuko Imana umumarayika w'Imana mbere y'umusabyi ari ruhande yanje kandi yavuze ati Paulo nutinye urya mpemu yera nyene ari ngahiri joro mpemu yera w'Imana umwe aduhe iyo miheza girimwe ya mpemu yaduheza gice n'imiheza gire yose ya mpema ahantu wo mu ijuru yo reka duhagarara umuntu utumwe gusa wundi nga ahantu ho mu ijuru
rero si ahantu
ariho hose ariko n'ahantu ho mu ijuru
We are assembled in heavenly
bodies. That
if I'm prayed up,
you're going to be prayed up. Yo mwene data nguko ugusigwa ko mwijuru yo nigiki choshe kiri joro igiki choshe kiri joro namba twoba twicaye nga mugusigwa ko mwijuru kandi mpemu yera genda genda mu mitima mu mutima wose wagizwe mushasha kandi wabaye ikiremwa gishasha muri Kristo Yesu ibyaha byose biri munsi y'amaraso mu gusenga gutunganye n'ibiganza byacu bitugijwe ku Mana n'imitima yacu idugijwe twicaye ahantu ho mu ijuru muri Kristo Yesu dusengera hamwe ahantu ho mu ijuru
Did you ever set one?
Bega mwari geze kwicara hariya. Yo, nari cyaye gushikaho norira n'umunezero no kuvuga nti Mana ntuzokongere unsiga ngaha ahantu ho mwicuru gusa muri Kristo Yesu.
Blessing us with
aduheza giraniki ugukira indwara kuvuye kuma ukumenya ibintu bitara uguhishura ukwerekwa inkomezi indimi isobanuro ubwenge ubumenyi imiheza giro yose yo mwijuru n'umunezero ukapfurwa n'ishimwe ryuzuye umutima wose wuzuye mpemu tugendera hamwe twicaye hahantu ho mu ijuru atacyiyumviro kibi muri twebwe ata sigareti n'imwe nyowe atakanzu n'imwe ngufi atana kimwe iki kiriya cyangwa ikindi atacyiyumviro na kimwe kibi atamuntu afise atapfa n'umuntu bose bavuga mu rukundo n'ubwumvikane bose bafise inanda ari mu nama imwe kandi mu kibanza kimwe hazigenda kivuye mu ijuru giturumbuka nk'uguhuhuta k'umuyaga w'inkomezi ngibyo yaraduhezagiye n'imihezagiro yose ya mpemu rero mpemu yera yashobora kumanuka ku muntu munaka maze akavuga ati uku ni guhora hagize genda ahantu hanaka maze ukora ikintu kinaka itegereze igishyika ubwo nyine nka gutya murabona uko ni guhora hagize kora ikintu kinaka ahantu hanaka itegereze igishyika kurya aduhezagira twese mu mihezagiro yose yo mu ijuru ahantu ho mu ijuru itegereze bijyanye n'uko yaduhisemwo mbega twahiswemwo cyangwa yaduhisemwo yaduhisemwo ryari rirya joro twamwemera yaduhisemwo bijyanye n'uko yaduhisemwo muri w'imbere y'itanguriro ry'isi ibyo byoba byera nta kinubwa imbere yiwe mu madiri mu rukundo ni ryari Imana yaduhisemwo ni ryari Imana yahisemwo kuronka mpemu yera ni ryari yaguhisemwo imbere y'itanguriro ry'isi mu kumenya kw'imbere y'igihe yakubonye imbere kandi yamenye ko wo mukunda kandi imbere y'uko haba itanguriro ry'isi yaraguhisemo kandi yarungitse Yesu ku buryo yoba impongano y'ibyaha byawe akuguhamagarira kwiyuzuza kuri bubwiwe urukundo mu rukundo yo no kwifuza ko twogira iyindi minota mikeye mundeke imbere y'uko tujya kure nsubire inyuma mu itanguriro rimwe 26 nzobivuga ku wa gatatu igihe Imana yabumba umuntu imbere y'uko ibumba umuntu yiyita ubwayo ella Elohim iryo jambo risigura mu Giheburayo uwibeshejeho byose ku bwayo nta kintu cyabayeho imbere yayo yari ukubaho kose kwigeze kuba uwibeshejeho ella Elohim bisigura icyihagije cyuzuye ubushobozi bwose mushobora byose uwibeshejeho yo ariko mu itanguriro kabiri igihe yabumba umuntu yavuze iti ndiho
YHWH
yawe Yehova byasigura iki nduwibeshejeho yaremye ikintu kinaka kivuye muri jewe ubwanje ngo kibe umuhungu wanje cyangwa umwana wanje w'igihe kinaka cyangwa mutoya Imana shimwe kuki yahaye umuntu Yehova bisigura ko yahaye umuntu kuba Imana ntoya kuko yo ni Imana data kandi yabumbye umuntu Imana ntoya kubw'ibyo ntisubira kuba uwibeshejeho iriho n'umuryango wayo Ella Elohim rero ubuyo ni Yehova bisiguru uriho hamwe n'umuryango wayo rero Imana yabumbye umuntu kuba ubuganza ku bintu byose byo ku isi yari afise ububasha kandi isi yari inganji y'umuntu mbega ibyo ni byanditswe rero yari inganji yiwe yari Imana ku isi yashobora kuvuga ikintu kinaka kandi carashika yashobora kuvuga iki kandi carashika nguwo Imana Yehova uwigeze kuba uwibeshejeho ubu rero ibaho hamwe n'umuryango wayo n'abana bayo batoya hamwe nayo ngibyo rero mubisome tuzobishikako ku wa gatatu mu ijoro igihe tuzoba dufise umwanya munini yakurusha dusigaje nk'iyindi minuti 15 gusa kandi nari niyumvire yuko nobaye nashikiriye ahantu hamwe ngo ariko ntituraja kwashika ahavuga ko twashizwe ikimenyetso na mwe muyera w'isezerano ni byiza rero ni ryari twahamagariwe kuba abakozi b'Imana ni ryari Roman Nevier hamagariwe kuba umukozi w'Imana mana hwehe biranta ngaza cyane ndaje kubabwira reka dufate ibyanditswe bimwe nshaka ko mufata icyete cya mbere cya Petero 1:20 kandi fata ibyahishuriwe Yohana 17 nanjye fata ibyahishuriwe Yohana 13 rero dushaka kumviriza nga mushaka kumenya ryari Imana yaba hamagariye kuba abakristo yo ndabikunda ibi umuntu ntazotungwa n'umutsima wonyene ariko ni jambo ryose rituruka mu kanwa k'Imana ni byiza mwene data ne biru visite cyete cyambere cya Petero 1:20
but with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot who verily was foreordained before the foundation of the world but was manifest in these last times for you.
Ariko mwacunguzwa amaraso y'igiciro kinini nk'ayo umwagazi w'intama utagira agatsembwa cyangwa ibara niyo ya Kristo uwo yamenywe n'Imana kera itangwe ry'isi ritarashyirwa ko ariko yerekanywe ku iherezo ry'ibihe ku bwanyu yamenywe n'Imana kera ryari tanguriro ry'isi ritarashyirwaho mwene data Pawulo somera ijyashiro Yohana 17:8 igikoko ubonye cyariho kandi ntikikiriho kandi kigira kidunge kivi kuzimu kije kuranduka kandi ababa ku isi batanditswe amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo uhereye ku kuremwa ku isi bazotangara babonye icyo gikoko yuko cyariho kandi kitakiriho kandi kizoboneka Ninde azohendwa n'uyu muntu w'umusenzi nk'uko Sawuli yari uwo yari umuntu w'uburiganya cyane kandi atunganye cyane kugeza naho yahenze abaki n'aba iyaba byashoboka ni byiza ijeshiro Yohana 13:8 reka ndahabasomere kandi ababa ku isi bose ababa ku isi yo bose bazogisenga umuntu wese atanditswe izina ryiwe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama yatanzwe ku ikimazi uhereye ku kuremwa ku isi ni ryari amazina yanyu yashyizwe mu gitabo cy'umwagazi w'intama igihe umwagazi w'intama watwanga kwe kimagizi uhereye ku kuremwa ku isi igihe imana yari yehova ela elohimu wibeshejeho nta kurya nyine kwa diyama nini y'imwe kandi nta kindi kintu yari gushobora kuba ariko imbere muri iyi diyama mu biyigize harimo kuba yari umukiza mu biyigize imbere muri yo harimo kuba yari umukiza indwara
In this attributes on the inside of him was a healer.
Hallelujah.
Well, there was nothing to say. Rero
nta kintu cyariho cyo kurokora cyangwa ikintu cyariho cyo gukiza indwara ariko ibiyigize byarabikoze.
So then kubyo rero imbere y'ukuremwa kw'isi igihe yari izi yuko ibyayo yari
igiye kugaragaza mu buryo bukomeye ngaha yuko yobaye umukiza yuko yojikwiha umubiri kabana natwe kandi yari izi yuko imishishagu yayo ariyo yodukijije yatanze umwagazi w'intama ku ikimazi ku gitabo cyanjye imbere yo ku isi ishyirwaho maze yahiye yandika izina ryawe muri icyo gitabo imbere yuko isi ishyirwaho yowo
Listen to this.
Ugucagurwa gusubiza amaso inyuma mu kumenya ibintu imbere y'igihe nshaka kuvuga ugutoranywa ugutoranywa gusubiza amaso inyuma ku kumenya ibintu imbere y'igihe kandi ugushyirwa ko kuraba ku mpera y'urugendo ntimubyibagire yuko ugutoranywa gusubiza amaso inyuma ngaha nk'ibi nari icyatsi kibi navukiye mu byaha nabumbanywe ukugabitanya naje mu isi mvuga ibinyoma navukiye mu byaha data na mama n'umuryango wanjye wose n'abanyabyaha nari icyatsi kibi ariko ubwo nyine nahindutse urutete rw'ingano byagenze gute ibyo n'ibiki ugutoranywa imana imbere y'uko isi ishyirwaho yatoye yuko icyatsi kibi cyotegerezwa guhinduka urutete rw'ingano ubu ndazi yuko ndi urutete rw'ingano kuko nakijijwe gute nsubiza amaso inyuma nkabona yuko yabishyizeho kera haciye igihe kininiya kubwo kumenya ibindi imbere y'igihe yabonye yuko yikunze ku mwibyo yashyizeho ikimazi biciye mu mwana wayo bwite kugira ngo muri we nshobore guhinduka mva ku cyatsi kiri mbe urutete rw'ingano none ubu ngeze hehe narakijijwe ngendera mu buntu bw'imana ubushyirwa ko ikintu cyera kibiraba iki ku bitegekanijwe izo njana hehe kandi ndiko nja hehe amene byarabashikiye ibyo ubu reka dusome inyuma yaho gatoya gusa hanyuma rero turaja gutegerezwa gusa guheza n'ingoga nuko yadutoranije muri bitanguriro ry'isi ritarashyirwaho kugira ngo tubabera tutagira agasembwa imbere yayo turi mu rukundo kuko yagabiye kera ko duheshwa na Yesu Kristo gucika abana bayo ku bwayo nk'uko yabigombye nk'uko yabigombye bikayihimbara
What did he do?
Yakoze iki? Yo kubwo kumenya ibintu imbere y'igihe. Yatubonye imbere y'igihe. Iti yuko yari umukiza ukwibeshaho. Ntaba marayika bariho. Nta kintu na kintu imana gusa ela elohim wibeshejeho nta kindi atari yo yonyine ariko muri yo harimo umukiza rero izorokora ikintu atatse iki nata kiriho chazi mije mugihe yari ibizi rero yari nzi yuko iki iki ibi bigize iki igize gihambaye muri yo cari gukora ikintu kinaka hadiya yoshoboye kuroko yoshoboye kuroko rero igihe yakora ibyo kubwo kumenya ibintu imbere y'igihe yaravye hasi mazi bona abantu bose bo vyakiriye kandi rero mu gukora ibyo yavuze iti akugira ngo ndokore nkize birye inzira yonyene nshobora akubicunguramo akuzoba ari kumanuka ubwanje nanka nkiha umubiri maze nkawukorera icacu umuntu maze nkamupfira kugira ngo nshobore kuba ari jewe wo gusenga kuko ari imana ikintu cyo gusengwa hanyuma aramanuka maze aracikorera kandi mu gihe yabikoze yabikoze kugira ngo ashobore kukurokora mwebwe mushaka gukizwa murabona icyo nshaka kuvuga kubwo kumenya ibintu imbere y'igihe imana itagira iherezo yari nzi byose yabonye umwagazi w'intama imbere y'uko isi ishigwaho maze ishyira izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama kandi yabonye uruhendo rwa satani icyo yakoze kubw'ibyo yashyize izina ryawe hariya kandi yavuze yuko antikristo yobaye umusenzi cyane mwiza cyane umuntu ameze neza cyane umuntu w'umunyabwenge cyane umuntu asenga cyane ku buryo yohenze n'abatoranije yaba byoshoboka ariko n'ibidashoboka kuko amazina yabo yashyizweho kera imbere y'uko isi ishyirwaho kubwo gutoranya yarabatoye kandi kubwo ugutoranwa barazi iyo bariko baraja ngibyo rero ninde yabatekeranya yobatekeranya niko pawulo yavuze n'ibyanditswe bya pawulo nibyo pawulo yanditse nibyo yigishije ishengero ry'ibishengero mu kibanza cyarya imbere y'uko isi ishyirwaho igihe imana mu mibabaro yayo yo kuramukwa yari kwirabyara kubyariza ibyo wokoze yagushyize mu kibanza cyawe mu mubiri wayo bwite kugira ngo ube umugore wo mu nzu kugira ngo ube umurimyi kugira ngo ube umuvugabutumwa kugira ngo ube umuhanuzi kugira ngo ube iki cyangwa ikiriya kugira ngo ube kiri yagushyize mu kibanza cyawe rero iyo twavuye mu gihugu cy'ibitunguru z'umuco muri egiputa bishyiye mu kwezwa maze tukabatizwa twinjira mu gihugu cy'isezerano kuko isezerano ry'imana ni mpemu yera abanyefeso 4:30 bavuga ngo ntimukababaze mpemu yera yabashyizeho ko akuba ikimenyetso gushyitsa ku munsi wo gucungurwa rero imana yari yaratoranije ishengero yavuze iti kandi mu mahanga yose hazobaho amamiliyoni n'amamiliyoni bazogenda ari abasenzi cyane kandi bahendwe abatazohendwa bonyine bazoba ari bariya binjiye mu gihugu cy'isezerano aba amazina yabo yashyizwe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama imbere y'uko isi ishyirwaho kandi binjiye mu gihugu cy'isezerano kandi bakinezererewe
whereby you are sealed until the day of your redemption.
Amen.
Then God, having predestinated the church, he said, in all the peoples there will be millions times millions that will walk very religious and be deceived.
Yeah.
The only ones that will not be deceived will be those that have come over into the promised land, who before the foundation of the world had their names put on the Lamb's Book of Life and come over into the promised land and enjoying it.
Amen.
Many people are
thinking about it. Abantu benshi baratinya ko mpemu yera bakoresha ikintu kinaka kikibateza isoni. Abantu benshi baratinya kurira hanyuma abakunzi babo bakababona barira cyangwa nyina cyangwa umubanyi cyangwa umuyobozi wawe uko akubona. Reka ndababwira ibyerekeye umuntu umwe igihe kimwe imbere yo guheza harabaye umuntu yitwa Dawidi hanyuma igihe isanduku y'isezerano ry'Imana ryari ryabaye mu gihugu cy'abafilisitiya ryaza rikwezwe n'isanduku impfizi ishaje yari kwirakwegwa igihe Dawidi yabona isanduku y'isezerano rije yari yambaye agahuzu gatoya yasohotse yiruka asimbagurika mu kirere asimba hirya no hino kandi avuze inturu kandi asimba kandi atamba yongera asimba kandi atamba kandi we umwami w'isirayeli hanyuma umugore wiwaramurabira mu idirisha rero abona ingene ariko akorera ibintu bidasanzwe aramunegura yemwe ashobora kuba yavuze ati ikicucu mu ndabiri ingene ayifata ari harya asimba mu kirere asimba hirya no hino kandi akora nk'uko yemwe ashobora kuba yasaze hanyuma iryo joronye n'igihe ryinjira yavuze mu majambo nk'aya ariko wamara maje ariko wewe umwami umugabo wanjye hanze hariya ugakora bityo ukagira bitya. Dawidi yavuze ati ejo nzokora byiza akurushiriza yego mugenzi yavuze ati ntuzi ko nariko ndatambira umwami.
He crossed over.
Yari ya jabutse.
He was in the land.
Yari mugu igihugu cise zerano.
He lost all.
Yari ataka jinyifato yose y'umwanda w'isi.
He was so happy.
Yaranezerejwe no kumenya ku isanduku y'isezerano yaje mu gisagara ciwe. Kandi yo ndababwira abantu bamwe baratinya kwakira mpemu yera, batinya ko bohava bavuga mu ndimi, baratinya ko umuntu umunaka yovuza ati rero n'umwe muri ba bantu bavuga mu ndimi, baratinya kuza ku rushengero hama babatizwe mu izina rya Yesu Kristo kubera yuko ribatera isoni. Umuntu yavuze ko ntegerezwa kwihakana amajyamabane yanjye kubera yuko nigishije kumubatizo mu izina rya Yesu Kristo. Ntazo nzokuraho, nzokwihakana, nzogira izindi nyinshi. Nibyo, izindi nyinshi ni Bibiliya. Nimba batashimye ibyo twakoze ejo, nibarabe gusa ibyo tuzokora ejo. Nicyo kintu cyo gukora. Murabona, mugume mubandanya gusa, nta herezo ryabyo kubera ari iby'umwami, ni Imana. Murazi icyo Imana yakoze? Imana yarabye hasi iri mu ijuru ivuga iti, Dawidi uri umugabo ameze nk'uko umutima wanjye wifuza. Dawidi ntiyagize isoni, yari umukozi w'umwami, yakunda umwami kandi yaranezerewe rwose, afise umunezero urengeye gushikaho atiyumviriye icyubahiro
cy'umuntu.
Murabona nk'uko navuze mu nyigisho yanjye iki gitondo, turatinya rwose ko twifuza umusawuri atwigisha, twifuza umusawuri avuye mu iseminari atubwira uko dukwiye gukora idini ryacu n'ingene dukwiye kubikora. Ibyo ni ku ruhare ndi ruhande rwa Yorodani. Uru ruhande ni mpemu yera rongora. Hano muri hanze y'uyu mwanda, hano nimwitayeho ibyo biyumvira. Hano mwarapfuye kandi ubuzima bwacu bunyegejwe muri Kristo biciye kandi bumatanijwe na mpemu yera. Ntacyo munezwe mubi Kanani. Murashobora kwihanganira ibigori byiza muri kiremwa gishasha muri Kristo Yesu, muri ko mugenda mu gihugu cy'isezerano. Ndibuka mpagaze hakurya mwene data Korinto, haraciye imyaka 30 gutya, igihe uru rusengero rutari bwubakwe, yari ikoraniro ritoye mu ihema nicaye hariya mu ifuruka. Ikoraniro ryanje rya mbere nariko nigisha ubu butumwa bwiza, ikintu kimwe, ubutunzi bwa Kristo butaronderwa, umubatizo mu mazi mu izina rya Yesu Kristo, nizera ijambo ryose kwa rukuri, umubatizo wa mpemu yera, gukiza kw'Imana, ubucobozi bw'Imana nk'uko ndabyigisha ubu. Sinigeze mpindura agace na kamwe kuri ibyo. Imana yarambishuriye byinshi kuri ibyo, rero nk'uko ibihishura nguma ndabyongereza ko gusa ntiyigera yigera kuraho ku byabaye, aguma yongereza ku ibindi kuri ibyo. Anahagaze hariya hepfo aho abantu baba amajana 5 bahagaze ku nkombe, baririmba ku nkombe za Yorodani zihuhuta. Niho mpagaze maze ntera ijisho ryiza ku bwiza bwa Kanani n'igihugu cyiza ahinyeguye anjiri. Ni ryari nzoshika kuri iyo nkombe nzima kandi mpetsagiwe ibihe bidashira? Ni ryari nzoshika akandi mbe muri data kandi nduhuke ibihe bidashira? Igihe batangura kuririmba uko nariko ndatwara umuhungu mu ruzi kugira ndamubatize hariya mu izina rya Yesu Kristo, navuze nti data wo mu ijuru nk'uko ndakuzaniye uyu muhungu, nisunze kwatura kuri uyu muhungu akiri muto, jewe ubwanjye mfise amasanamu yabyo muhira, navuze nti igihe ndamubatiza n'amazi mwami nisunze ukwatura kuri uyu mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana, uraza kumwuzuza mpemu yera kandi muri uwo mwanya muri ikintu cyosohotse mu gashuru cyasohotse mu gashuru kandi haje agashuru inyenyeri yo mu gaturutu. Icyatsi kibisi yacagaze hariya, hari hahagaze uwo muco mubona mu ishusho waruri hariya, byakwiragije ku isi yose na hariya muri Canada n'imicungararo, bavuze bati umuco w'igitangaza wagaragaye hejuru y'umutwe w'umuvugabutumwa w'umubatisiti igihe yariko arabatiza, ahetse iminsi mike igihe umuhinga aramusaya zahoni kandi ntiyigeze agira icyo amenya kuri ibyo. Hanyuma anzanira ifoto mwene data bafise ubu, arafise iyo foto, urafise Bibiliya irambitse aho iri mu bitabo cawe. Ni byiza, hari ifoto y'ikimenyetso cya kera cy'igiheburayo cy'Imana neza sana nezi chabaye mugiye cyayo imbere yuko bibiliya yandika imana mu bigize bitatu simana zitatu imana imwe mu bigize bitatu data umwana ramhemu yeri bikogwa bitatu nana yakoreyemwo simana zitatu ibigize bitatu none hengije igihuwo mugaba hambaye umuhinga ramsa umusobanutsi wa bibiliya yaramsa igihe yavuga muri ico gitondo giye namubwira navuze nti navuze nti ngiki kimenyetso niki yavuze ati ico ni kimenyetso cy'imana cyakera mugebura imana imana imwe mu bigize bitatu navuze nti nta nka data umwana ramhe muyera arahagarara ashira igikombe ciwe ku ikawa hasarandaba jene nibaza ko wari uhari rewo yavuze ati uravyizera navuze nti n'umutima wanje wose yavuze ati mu ijoro ryejo mpagaze mu gikorane cya mwene data Branham nabonye uko gusoma ibiri mu mitima y'abantu sinari bwigere ndabibona muri Amerika mu gihugu cyanyu yavuze ati aba banyamerika ntibazi na bibiliya ikintu cyonyine bazi n'idini ryabo ntibazi n'abo hagaze ati nta na kimwe bazi ati ariko igihe nari mpagaze hirya y'ejo yejo ati navuze nti rero mwene data Jene ibi ndabivuganye uguca bugufi n'urukundo gusa n'ibindi yavuze ati navuze nti uyo ategerezwa kuba ari umuhanuzi ariko mbonye yuko bizera ko data umwana yambwe muyera atari imana zitatu ko ari ibigize rero namenye kuri umuhanuzi w'imana nawe ubundi ntibyari kuguhishuri kuko yavuze ati ico ni ikimenyetso gitunganya sinigeze ati nkuri mu idini ry'umwe navuze ntoya mugenzi sindi mu idini ry'umwe nezera ko imana ari imana ishobora byose kandi ibigize bitatu n'ibikorwa bitatu gusa niyo mana imwe yabayeho yavuze ati umutima wawe uhezagirwe yavuze ati umunsi umwe uzosesa maraso yawe ku isi kubyivya ariko ati abahanuzi bama bapfira ibyo baharanira hanyuma navuze nti rero nibibe uko asangwa binezeretse umwami wanjye ubusobanutse bwa bibiliya yaramutse yo ni kuri rwose ni kangahe nk'uko mbibwira iri shengero nk'uko Samweli yabivuze imbere y'uko bahitamo Sawuli ati imbere y'uko musohoka ngo mwinjire mu idini rimwe bumaze ngo musange mwese muboshwe mu idini rinaka kuki mutareka mpemu yera ngo abarongore kuki mudafata imana nk'umuyobozi wanyu hanyuma muyireke ibahezagire maze mwibagire ibyo idini kano rero ni mwibutse ngo nimube muba banywanye bidini cyari ryo ryose ngi eshengero nimube abanywanye birya ryo ryose mushaka ibyo birabaraba ariko ibyo ndabibabwira nk'umuntu kugitikiwe mureke mpe muyera barongore musome bibiliya kandi ibyo bibiliya babwira gukora mu bikore imana ibahezagire kandi rero narindi ryigiye kirekire ndiko ndibaza nimba hari numwe yoshaka kuza mu murongo amasengesho kugira asengegwe nimba bahari baduti biganza byabo umwe gusa babiri batatu ni byiza mwese nimuze ahanyene hejuru hanyuma muhagarare nga rero nimba mubishaka muri uyu mwanya kandi turasenga hanyuma rero duhava dushaka muca mugenda ndashaka gukora ikindi kintu akugumugaragara imbere y'uko duheza nibangahe bakunda kwiga mu gitabo cy'Abagalatiya yo nashaka kuvuga abanyefeso rero kwa gatatu mu ijoro tuzoja muga gashashara hanyuma rero kubuyinguza mu gatondo tuzoja mu byo gushira ishengero mu kibanza cyane yo nimba birashoboka ko tuzinjira muri byo mwijoro ryo kuri uyu wa gatatu za kuri mwebwe hano Jeffer agushira ishengero mu kibanza ribereye kubamwe rimwe rimwe ukuntu twahamagawe kugukwitwa abana ba Samuragwa imana yatugize abana bayo mu bana turabana mu mapfuko twagizwe abana b'imana hanyuma dushigwa mu kibanza cyacu kubwambwe mu yera raba bose barabaheburayi igihe baje gukuruza ariko Yosuwa yagabuye igihugu hanyuma umwe wese itongo ryiwe nkuko nyina yabivuze mu kuvukaho mwe muyera yamubwiye
Look at Jacob when he was dying.
Nimwitegereze Yakobo igihe yari kwarapfa muvugishwa n'Imana yaraho. Yashitse ibirenge byo kuburira avuga ati nimutse bane ba Yakobo mazenzo babwiraho muzoba muri mu minsi ya nyuma. Imana ishimwe yo ndazi ko nshobora ndazi ko nshobora kuboneka nk'umuntu w'igitangaza abantu bashobora kuboneka nk'abangibitangaza ariko yo namba muzi gusa umutekano umururumbo mu mutima nimuze hano maze nzobabwiraho muzoba muri mu minsi ya nyuma hanyuma nshobora gufata ibyanditswe bimwe maze nkafataho abayuda bari ubu hanyuma nkabibemeza kwa bari neza ahantu Yakobo yababwiye ko bobaye ku munsi wa nyuma hanyuma siho bari hariya ntibara aho hantu namba nigiheba subire kumva kwigenekerezo ergind kwir kuwagatani mu 46 turi rya jorigi mu marayika woraho yambonekera hari yamatsambira kubyiki gikogwa hanyuma ashobora kubereka igihe basubira mu gihugu kishasha basubiye neza aho yakobo yababwiye ko bobaye kandi nico bobaye uyoyoyo mana we yoyo mana we
We're one day
turi hafi umunsi umwe wo kwigira iwacu
nibyo
mwebwe bantu bakundwa
murarwaye
canke ntimwoba muhagararaye hano gusa kubwo guhagarara ndi mwene so
mfite
igikorwa kiva ku Mana cyo gusengera abagwaye atari nka nk'uko mfise ubushobozi bwo gukiza ntabwo mfise ariko mfise ubushobozi bwo gusenga nk'uko navuze mu gitondo Dawidi ntiyari afite ikintu na kimwe ataragatopito ariko yavuze ati ndazi icyo biza gukora hamwe n'ubushobozi bw'Imana muri
we
murabona mfise gusa isengesho ritoya ryo gutanga ku bwanyu hamwe n'ibiganza byanjye kugira ngo ndabibarambike kuri mwebwe ariko ndazi icyo ukwizera Imana kuza kugira byarakoretse ku bandi ndaza kubikora ku bwanyu muri uko ibi gihe muza kwegera neza hafi ya kino kibanza ubu sinzi kubikora neza namba ntose abamwe ne data kuza hano maze abasiga amavuta urashobora kubikora mwene data nebi ndaza gusaba ishengero ko mwokunama miki mitwe yanyu mwisengesho ubu mwibuke mu bihetse igihe nari ndwaye ayo mavuta nari ndwaye ayo mavuta ya kera y'ikibonobono nari gutanga ikintu cyari cyo cyose yaba hari kuba umuntu yari kuza maza kandi ndabika kubiganza iyo nari kuronka umuntu Imana yahezagiye no gufasha nari kubinezererwa mwiyumva nkuko niyumva ico gihe nkore nkuko nashaka umuntu ankorera ico gihe Imana ndide sinzi imbebe akakazi reka jewe igihe cyose naho noba narushemeze nkuwahwereye aho noba ntawo shobora kwegeza ukuguru kumwe kugura reka nze ngende kuko ngiye kuzohura n'umwe muri mwebwe kandi hakujya muri cyo gihugu hariya nuko wewe mugore mu ushaje bagabo mushaje mudafise inkomezi imishatsi yimbi ihunga mubana irwa nkishugwe rihunga nguruka amababi yarya ruma hanyuma kagwa mupfunga guritse mwe bice sivyo uko ni kuri gye gusa kandi muri impamvu yonye nituma ushaka kubaho n'uguci bibati kubwo bwiza bw'Imana nuko igihe umwansi yagufashe ubu no kugenda nzanye inkoni y'Imana n'ukwizera n'ingabire y'Imana yampaye ngibi byo mvuze kugira muzobita ahura muzobitahura mvuze ni namba Petero yo kwinjiye cyane bamwe muri bo mvuge ibyo muntegerezwa kunsengera gusa nuze nkuku hanyuma uvuge nk'uyu mugore uvuga uti uri mushike anje naka witwa gusa mushikanje Howard uvuge ko uri uvuze kuri mushiki wanje Howard uri uwizera mushiki wanje Howard urizera uruwizera hanyuma murabona ufite uburenganzira ku mihezagiro yose yagakiza hanyuma novuze nti mushikanje Howard byose bizogenda neza maze niwigire yo ese novuze nti uno vugije ndu no dukijijwe no vuga nti mwami niko byari gusa kuba niko byari kuba agusa hanyuma niyumviriye nti yemwe abantu biyumvira ico kintu nyene gihenje akubasengera rero ko niko murabona ico nshaka kuvuga hanyuma rarahagare makenshi fata abantu hanyuma mvuga nti yo mushikanje w'igiciro uraryizera yo uraryizera umwami ewe man batume baryizera bategerezwa kuryizera yo ndakwinginze uraryizera ubu ivyo sivyo narabironze narabiciye kuri ruhande mvuze gusa ibi nti mushikanje Howard uruwizera ego ndiwe ni byiza mushikanje Howard namba uruwizera urisamuragwa ku bintu byose Imana nifise hanyuma fata ukuboko kwiwe murabona nizera ibyo mvugana na mushiki wanje Howarde mu kurambika kw'ibiganza Yesu ntiyavuze ati basengere yavuze ati mubarambike kw'ibiganza nibyo hanyuma yaciyakira ashobora kuvuga ati ibintu byose bizogenda neza mushiki wanje Howarde nuko urashobora kuja imuhira kandi wakirugukira Imana iguhezagire uri mushikanje mushikanje Pomptone uruwizera sivyo uruisamuragwa ku bintu byose yatanze Imana ibane nawe mushikanje Hampton kandi gimuhira hanyuma wakirugukira Yesu Kristo aragukiza uri mushiki wanje Srota iryo ni wewe twasenge mu bitayurizera nuko mushiki wanje Srota ni wakira ibyo wasabiye maze ukire Imana izobiguha
You will.
mwene data jene uri zera ko imana iguzoguha akandi umwama guhe jene neza na neza ibyo usaba ndakuzi uru wizera mushika wanje ndakuzi uyu n'umugabo wawe hariya niwe nasengeye ku telefone wa munsi nama ndabyibuka ntiyashobora kuja mu gikorane tarusa kuza mu gikorane kandi umwami yaramukijije amurungika mu gikorane uhagaze ngako bw'uwundi muntu mu buserukizi ni ubukristo bumeze gute mushiki wanje murabona nawe nyene yaserukiye uwundi yahagaze mu gishingo cacu twese uruwizera kandi ufise uburenganzira ku kintu byose imana yasezeranye ndi umusabyi wiwe kandi biciye mu izina rya Yesu Kristo ndaguhaye ibyo wasabye ingomwe ne data neyi imana iguhezagire yabaye mwiza cyane kuri wewe uri wizera ndazi kuri we ndizera ko Imana iza kuguha ibyo wasabye byose kuko uri wizera kandi nk'umukozi wiwe kuri wewe mwene data mu izina rya Yesu Kristo ndaguha icyifuzo cy'umutima wawe genda hanyuma ucakire Imana iguhezagire mushiki wanje Bruce ndakuzi wa muforoma yangoreye uyangororeye umugongo yarakuzi aba hari yepfo hafi y'inzu y'uburaruko G20G icanye ikintu nk'icuraza guhagarara mu gishingo c'abandi hanyuma nibiki wipfuza kuva kwa so ekubwa wiri joro rero umwansi yagushiburiyaho abaganga batoshima ariko ndanje ndakukurondera mfisi itopito kandi mu izina rya Yesu Kristo ndatumbereje umwami kukabuye kari mu ifyigo mu buryo bwugaye ugusura gusubiza ku mana mu nzu yiwe twagusabye biciye mu izina rya Yesu Kristo amen. Mbega ni wewe se w'uyu mugabo gushinga ntahe uruwizera umusipa mu mbavu hawe hepfo kandi mu ruhande rwawe rw'ibumoso mbega urizera ko Imana ibiguha mugenzi kandi nk'umukozi wawiwe mwami ku kuboko birashoboka ko kwakoze ibikorwa byinshi byo ku murango aje nkangaha akubye intumbero kanaka ikintu cyo gukora kimuhe icyifuzo cy'umutima wiwe data mu gihe ndabisaba yuko bikora mu izina rya Yesu amen. Ntukekeranye uwo mushipa urahagarika uku kubabara kukubabaza ngaha kandi urakira Imana iguhezagire mwene data.
You are
going
to
your heir of all these things.
I believe God will heal me. I believe that He answers your prayer.
Thank you. Data ndatsanye umushika wanje ngo umuriro kuntumbero nyamukuru kandi subiye kumuzani wawe kuva mu minyororo y'umurwanizi mu izina rya Yesu Kristo amen. Uko niko gusa bizomera kubagwa ihaha yewe mana uyu mugore akiri muto ahagaze ngaha nahari mu buyabaga ndamusengeye kandi haharyokuwe kandi azokubaha mu buzima bwiwe bwose ni wewe data wacu kandi ndashaka umurimo w'amasengesho buno kuri we nama tumbere kuri ryo haha ndarungitse n'umusengesho mu izina rya Yesu Kristo akuri ryo haha kandi kuri kiza mu izina rya Yesu Kristo amen. Uri mushiki wacu Gibbs cyane umutwe wawe urakwizwe kuri jewe uruwizera kandi samuragwa ku mihezagiro yose y'Imana mushiki wacu gipsi umwami ndamuzanye kuri wewe hamwe n'iyi topito ntoya wewe wampaye uko wahaye Dawidi topito akugira ngo aragire intama zase kandi nimba umwansi akurikira intama yafata ya topito ntoya maze agakurikira intambwe n'idubu hanyuma akaguruka n'iyo ntama vino n'isengesho ry'ukwizera wambwiye ko ntutegerejwe gutuma abantu bizera maze bakaba imvugakuri ndagarukanye mushiki wacu gerutse iri joro ndamukuye mu maboko y'umwasi we n'intama yawe ndamugarukanye mu ruhongore rwa data mu izina rya Yesu Kristo amen mushiki wacu rowe umubindi w'amaraso ukabije kandi we w'urubize sibyo mushiki wacu samuragwa ku muhenza y'umwuzo rero mana data ndazanye n'umusengesho rinujoro nicyo kuko y'imana kubera umurindi w'amaraso ukabije wa mushiki wacu rowe kandi duha igihe gikurikira umuganga apima uwo murindi w'amaraso aze amurabe hanyuma avuga ati ubu bimeze neza azomenye icyo wakoze mu izina rya Yesu Kristo ndayamuhaye amen ego nifuzi yaba papa wanje yari hano irino joro nari kumusengera mu rugo nari gusengera abiwacu nabo ndatahura data mu ijuru uyu mugabo yabyaye runo muhungu ari ngaha ku isi iri joro kubera we kandi umwana wiwe bwite yifuza ko ese yugarukanwa ave hariya mu isi y'ibyaha yakaboregwewe mwami ndarungitse rino sengesho hamwe n'ukwizera n'inkomezi hamwe na byose nshobora gutera iri buye nitoye uko bishoboka y'umwami Yesu ndariteye kudayimoni yashyize icyo kintu cyafashe hirya kandi muvemo kandi aze mu mahoro mu ruhongore mu izina rya Yesu amen urafite icyifuzo cyo kumuronka ushaka kuza mu gihugu aho amasezerano yose kandi ubu mwami n'umuhungu ari hakurya y'uruzi aba hirya kandi yorodani iri kuranduka kandi nta buryo kuri we bwo kujya mu gatari wewe uciye inzira nk'uko wagize kuri Yoshuwa no kuri Isirayeli kandi data ndiko ndagusaba nk'umukunzi wawe reka mwene data w'igikundiro yewe mwana mureke yinjire muri kino gihugu cyasezeranywe rino sezerano kurinda uruhande nk'uko najyanywe rirya joro ese ndonka ko kajyoko kumufata no kumuzungurukisha amaboko yanjye muri cya gihugu mvuga nti mwene data w'agaciro biduhe mwana aronke rya sezerano ry'imana mpemuye amen yo mwami kuri ibi mwene data wanjye mwiza iki kiganza cyangiriye neza kandi kikankorera ibi bintu arizera kandi afise no kwizera ubu rero umwansi agerageza gufata inshuti yanjye isukari kandi yibaza ko ashobora gufata n'uyu muhungu ariko kandi yibaza ko ashobora gufata n'uyu muhungu ariko ndaje inyuma yiwe ndaje ngo ngarure abawe mwami nzungurukisha urutare rwo kwizera ngutumbereye mu izina rya Yesu Kristo ndakubise iyo ndwara y'igisukari mwene data wanjye garura intama zawe bwite mu mukuku mwidata mu izina rya Yesu amina
bless him.
Mushi kwa charazi ko uku kuhabu kabijari uko muganga bugari kintu ciza cica uri kiro ukubyiruha gukabije bimukura ku mwaka ukurikije kiranga misi cyinzi ntega bizoza kandi yifuza kubaho mu cyubahiro no guhimbaza Imana kandi nta muganga ashoboye gukora ibyo Imana Data.
And she's been kind and
been trying to come kandi yagize neza yongera arindya ibigeragezo yaciyemo bigeragezo byinshi bihambaye ndaje kubyibwira ijoro umwami ndaje guhura n'uwo mwansi hakurya ndatumbereje n'imbaraga zose mfise zo gutumbereza mu izina rya Yesu Kristo nshumbunyi rwobuye rwo kwizera ku mwansi yamuboshe nimucanca kure yongere nimwirukane azoshobore kugarukwa ku mwavyatsi bitotahaye n'amazi atuje biciye muri Yesu Kristo amen. Bitoba mushiki wacu Pere gusa gukekeranye mushikanje Spencer atanke kandi akibuka mushikanje.
And I love him better every day of my life. I know I was alive with the Lord.
That's it, Mushikanje Spencer.
This ain't the Holy Ghost I've got. I'm still on the altar for everything he's got for me. And I'm going to die on the altar. That's what I'm going to do. I'm dying on the altar.
Amen.
Amen. And I'll tell you what I want you to do. And you know, it took his whole family in with him, and I want my whole family. You know, I love
them,
I'm saved.
Amen. Amen.
Yes, sir.
I have you know, yeah. You prayed for
me. We all acquaint with Sister Spencer. And know that how
twese turazi mushiki wacu Spencer kandi turazi ngere awe na mwene data twese bagumye mu gitorosha ariko aho baca baba baciye mu ishengero hano igihe nzoja bukahakurya ntibazoba batambuka gutya bazoba ari abanyabaga y'umwene data Jesu yahantu urazi kandi mwese murazi ngene gusa hakurya gato hakurya usubira kuba inkumi nziza ubugira kandi na mwene data Jesu usubira kuba umusore Imana yarabisezeranye. Rero ubu mwitegereze nifuza kubaha ibyizigiro bikeya by'inkeya z'imiyabaga mukaba muri abanyuma ngaha ngomba kuziha kubera yuko ndazifata ari agahungu kawe gatoya Sharle nifuza ko gasenge kwa ndashaka kuvuga iki kintu kimurike nisoma mu byanditswe bibiliya ivuga pawulo yabwiye umusoda w'umuromani murage umwumva neza yabwiye umuromani igihe yafata inkota
yiyahuriye
n'inyamugigima yajegeje ubwero yavutse ati niwizera yesu kristo hanyuma wowe n'inzu yawe murage mwarigeze kuzumva mwebwe n'inzu yawe rero nimwitegereze namwe kwizera gukwiye kukugukiza kukugukiza ntimwoshobora kureba kwizera gukwiye ku nzu yawe y'imana mu buryo bumwitse bubikora kandi mwami ndasenga mushiki wanjye Spencer namwene data Spencer iri joro kugira umwana mwese ngo n'abana banyu bazumve bari bose muri iki gihugu hariya ciza kandi acumunezera aho hatazoba indwara cyane ubusaza nta mubabara cyane ubwengerwa kandi ubuzima buto hano buzozimangana mu mwijima buzorenga bashobore se ngo byakira kandi abana bose n'abamukunda bose n'abakunda bose ese boba hamwe nawe hariya mu izina rya Yesu amen. Imana ikwiyeza imyaka 80 neza na neza nk'uko isi iri kuyashwanyagurika mushikanje Spencer.
Stepmother lived
Umushatsi ukurire ku mugongo wiwe reka isengesho mu izina rya Yesu Kristo ihanagura urwo ruhagarara kandi ucagagure riga arukane intama yo mu ruhongore rw'Imana amen niko bitegeretswa kuba mukunzi
God of heaven granted her
six children
that she
desired
to be saved. She's heard that every woman in the world did love her daughter. She desired her six children. May she have
them.
May they be heard in that land.
Amen.
Safely protected and sheltered by the blood of Jesus Christ.
Amen.
May you have
it. Mushikanje, niryo sengesho ryanje. Ndakwite nta kintu na kimwe byomara babaha ibintu bitoya bisayo ikintu kinaka mumutima wo kugabanya ububabare n'umuti w'ububabare bubi niko bawita ibyo bigomba kukwica byonona amaraso yawe ariko itegereze murabona intekenyi isa n'intambwe yafashe intama ama igahunga none nigiki iyoto kwito izokoranye mana we hano hari intare itonoma hamwe n'umwagazi w'intama hano irakunda umwagazi w'intama rero yibutse ko umwagazi w'intama ariko yafashe intungo ayiruka ko murabona none witegereze yari afise utubuye dutanu ukwize ukiwe muri we umukoti wiwe wari mu kuboko kwiwe Yesu n'urusasu rwapfa Yesu nurusase gwapfuye ikintu kinaka gitegerezwa gushika reka twiruke kuri muhekenyi iri joro kubwira isengesho Imana iguhe ashaka kubatizwa mu izina urashaka ko abatizwa murakoze mushiki wacu hakari kubera kwica ari inzira ni kubera ko rero namba byari muri bibiliya ko data umwana na mpemu yera no kwizera ko nzogumana neza na byo mushiki wanjye sinifuza kuba ntandukanye ndashaka ko biba uko sinoreka ngiye kuzobibatswa kandi ngomba kubivuga koko nk'uko bivuga ntibitandukanye kiretse kuba inyangamugayo ubu data twaje ku bakunzi bacu bafite muhekenyi kanyana arashaka kubatizwa mu izina rya Yesu kuko ari bwo bwinjiriro bw'irembo rifunguruye aho niho Yosuwa yuguruye inzira imwe ijabuka mu gihugu cy'isezerano nta bibanza bibiri cyangwa bitatu hariho kimwe agusa ikoti gihishenge ubwa mbere yugurura inzira ati nimwihane umuntu wese muri mwe bw'abatizwa mu izina rya Yesu Kristo ntakomeretse imana kana muri iyi nzira umuntu wese yacyabutse igihugu cy'isezerano bamwe muri bo bagerageje kujabuka bamanuka ku wundi rugi Pawulo arababaza none mwabatizwa umubatizo ki ariko ugerageza kujabukira hehe hanyuma bavuze bati ngahe Pawulo Yohana yitegereza yakubwira ati rero Yohana yerekana igihe n'ikibanza hanyuma bumvise babatizwa mu cyambu cy'iburyo barajabuka maze baronka umubatizo wa mpemu yera ubihe mushiki wacu hamwe n'abakunzi b'iyo izina rya Yesu Kristo amen mwene data lili
Ego, uyu mwanya, ego.
You're over now. Yes, yes. God bless you. You're all in the promised land.
Imani guhezagire uri mu nzira ukana mu gihugu cy'isezerano ubu nkumbure ndacya nibangahe bigera bibuka yuko imbere yuko iki gikorwa cyemezwa kuri jewe kandi ndiko ndaroba hamwe n'umuntu igihe kimwe hariya hepfo ku kiyaga kandi nari nafashe amafi matoya hanyuma mpemu yera yaje kuri jewe hariho uyo muntu bicabona cya Yehova niho yari mwene waba ari ngaha hantu anaka banksi wowe ari ngaha hantu anaka n'umubanyi wanje uyu ni bibi kandi aba bantu bari byabona bya Yehova kandi bavuze umunsi umwe igihe twariko turaroba hepfo hariya inyuma y'uko uyu muhungu yakizwa namubwiye ko hari ikintu kinaka mu buzima bwabwiwe nibya nibyashyitse kandi nibyerekeye byose ibyo yamaze kumbwira kawubu kandi yamaze kubikura mu buzima bwiwe ibyo nibyo icyo ari cyo cyose ni byiza cyane neza ese wiwe yari urya yariho umusomyi mbega dawe ari ngaha iri coro kapi
In the name of Jesus Christ, here in the poodle. And this man was sitting by me, my brother.
Kandi niwe mukenyezi wiwe bombi barabatizwe kugira ngo bashinge intaye mu izina rya Yesu Kristo nga mu kidengeri kandi uyu mugabo yari yicaye iruhande yanjye umunsi umwe banse uri hehe mbega ari ngaha iri joro inyuma mu mfurukego kandi twariko turaroba kandi mwene data umuhungu wanjye muto yari yishe nibaza ko yishe akana akakayabo araheze iminsi mike karya akayabo kingore kandi gafise umugwi w'utwana matara gafatara kacugunya nibaje navutse mwama giye kutura ubuzima butoye umunsi umwe imbere mbega ibyo nibyo rinda twari turi mu ibenga kandi navutse nuko ni guhora hagize rero twararonse twararonse ijoro ryose kandi nta na kimwe twafashe bukeye bwawe twariko turaroma abantu mu ibenga ritoya twarondera ukuntu ubwoko bwifikana kako na gafi gatoya kandi mwene data riri yari afise inkoni nini ya nuko arareka iyo fi ntoya karayimira igeraniya yari afise gushikaho igihe yayikwega akagozi gatoya kari munsi igera rinini ya munda ya akagafi gatoya kandi igihe yayikwega yategerezwa nyine gukura ibyo munda n'ibindi bintu byose byako gafi kugira ngo yayironge kandi bayikweze byose kuko ryagera rinini ya ryari ryafashe hasi munda y'iyofi kandi abikoze yayitereye hasi mu mazi kandi karacugumira gusa inshuro zine cyangwa zitanu kandi ibyo byari biheze kuko ibyo munda n'amatwi yayo byari biremereye birene na ku munwa wako nuko kararirimba hirya no hino nkikice cy'isaha kararirimba akagaruka mu bisaka kandi nayo nicaye ndiko ndaroba nuko ubwo nyene mpegu yararatse avuga ati vugana n'ibyafi navuze ntibwagafiwe Yesu Kristo agusubije ubuzima bwawe maze ako gafi kari karambaraye akumafi kapfuye karihindukiza amazi karagenda kiruka kinjira mu mazi nka yaruka uko gashobora mwene data riri na mwene data wudu bari bicaye bari ngaho mwene data riri yavuze ati mwene data Branham ibyo byari bifise icyo bisigura kuri jewe kuko nabariye karya iri joro ndashobora kubwira ibyo navuze yavuze igihe yagakura mwamara yayatereye hariya hanze ati watereye igera ryawe ryanyuma mugenzi wanje muto nk'ibyo yayitereye hanze yavuze ati yavuga jewe hanyuma yamvuga ati oya mwene data riri ntibyari ibyo mwene data banse hari inyuma yavuze ati ni kangahe muri iyi si n'ibihumbi bingahe bifuza guhagarara aho duhagaze ubu nyine kugira ngo babone inkomezi z'imana zimanuka maze zigakora ibintu nk'ibyo mu yandi majambo wakunda nibaza yuko twese twiyumvise nka Petero ati ni byiza kubaho reka twubahe tubaha amahema atatu murabona ibyo nibyo rero mwene data riri usanzwe ubu asizwe amavuta na mwemu yera ubu arapfuye muri Egiputa inkono zatanga ubutungurutsumo n'umwanda w'isi bisigaye inyuma uhagaze hepfo ku nkombe ya Yorodani ubu hakujya gusa imana ikujane li
mana mushobora byose igikombe cyawe atankeka yari mu gihe kibi mwama ariko nariko ndamufise ku mutima amasengesho yacu yakubise tuguhuhu utaguteye ubwoba akandi kintu nyene cyari kimuboshe cyamuvuye ko cyarafyonyotse none ubari paramanuka yerekeza kuri Yorodani mujane mu gihugu cy'isezerano mwami kandi umushire ku kimenyetso mu bantu kugira ngo kuri uyu ya munsi w'ubwizaho tuzohurira hakurya nzoshobore kumva amaboko yiwe agurungumbiri yasemera ati mwene data w'agaciro ndamutitsa na banksi hamwe nawe mwami tubikora papa na mama na barya bose mushiki wacu hamwe n'uwo muryango wose uhambaye tuze twese duhurira hakurya y'umwami uze n'umwe wese muri bo yuzuye mpemu yera ndasenga mu izina rya Yesu amen utsobironka hamwe ne data imana iguhezagire mwene data lile.
Great and wonderful day of the Lord. God has done some wonderful things for us today. My expectations are fully met. Let us stand together. Let us stand together. Let us stand together. Remember the service on Wednesday night. Be praying much, all dissatisfied, uncertain hearts, be much in contact with God. The time is at hand.
Yes.
Now is the time. Today is the day of salvation. God bless each and every one of you visitors and people from distances. Our prayer is that God shall give you journeying mercy back to your places of abode. Nice to have had you with us. And pray for us as you go that the Lord will bless in this place too. Our Heavenly Father, as your servant, has come tonight to do the office work of thy servant and prophet, standing in between the gap, making up the hedge, coming to us with the burning passion of thy servant as baptized with the Holy Ghost and given the office of prophet to speak to this generation. Help us today and tonight to receive the message that comes to us, Lord, the exhortation to be prepared. Bless each and every one that goes from the doors of this building tonight. May the sickness that's upon us that we know nothing about, may your blessed grace and power preserve and protect and heal us and keep us until that time when you're ready to transfer us to the other side. Bless all the discouraged and disappointed, the fearful, and those who are weak. God, we pray tonight for a special visitation, Holy Ghost benediction to rest upon each wayfarer, each pilgrim, each stranger in our gates, each one who goes out the door tonight. May that veil covering of blood from the cross of Calvary sufficiently cover and provide. Heal us when we're sick. Keep us by thy mighty power. Anoint us for service. Let us walk in love before thee all the days of our life. And we'll praise thee for this, for we ask it in Jesus Christ's name and for his sake. Amen. And God bless you, and we're happy to have had you. Shake hands with one another.
Nashimye byukuri byo mwankoreye byose ukaratana yego mugenzi nashimye byukuri none twaruhitse igitanda cyo kunzera hariya hariho umuntu yari apfuye muri karya gace rero namusengeye mu izina rya Yesu yararambaraye hariya mu gihe cy'isaha nta gutera ku mutima nta guhema nta kintu na kimwe nta guhema nta gutera ku mutima cyangwa guhema nta kintu na kimwe amaso yacukeye mu mutwe wiwe yuwe yaguye kuri ya rutari.
This is still open.
Can I have your attention?
We're up with a man of vengeance, a preacher.
murashobora kungurikira hejuru muvuga butumwa akiri muto muvuga butumwa hejuru nga mu Buhindi yariko arigisha yarakuye apfuye kuri yaruta yaciye ku isa imwe igihe yariko arigisha yakuye imbere kandi yapfiriye ku yaruta umuvuga butumwa akomeye yigisha nga mu Buhindi umwungere yaje gusara mpamagara yapfuye aho nyine igihe yigishiriza munsi y'ugusiba kwa mwemu yakuye imbere amaso yiwe yashutse y'uguhema kwiwe akwari kwamupfuyemwo batangaje ko yapfuye hakiisa yapfuye kandi ikintu kinaka cababwiye guhamagara jengero kandi bampamagara ngo dusenge rero naragusengeye kugira ndamu garuka ni mu izina rya Yesu kuko turashobora gufatanya nanjye mu kwizera ntibitoreka gushoboka ko yongera kuba muzima tumugarukane murakoze imana ibane namwe kugeza aho tuzobonana ku wa gatatu mu ijoro mwene data abantu bavuye muri ijoro rya nomu mu icungano tuzosubira imana ibane namwe mwene data
Well,